Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo agashashara kukuri ka Pasika ubutumwa bwavuzwe igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kane igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na rimwe i Jeffersonville Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igikorane cyo mu gaturuturu aho mwene Data Neville yatubwiye ubutumwa bw'igitangaza ku gikorane cya Pasika. Ubu ndazi ko bigoye cyane kuba utegerezwa guhagarara, ubushobozi bwacu ngaha bwo kwicara ni butoyi cyane, kandi bambajije gusa namba bo shobora kugurura inyuma ngaho no gushira abantu ku rubatirizo. Navutse ni n'ahantu heza ho kuri bo, aho hari ahantu heza kuri bo. Bobo rero bagiye kwigiza ya marido akanya gato, kandi bategerezwa nibaza ko bagiye kuguma ku nkombe. Sinzi namba bahari cyanke badahari, ndabona cyuzu ya mazi rero bahakwa gutegerezwa guhagarara ku rubaho, ariko ndabona bahategura uruhande rumwe. Ubu rero nkumbure baragugurura mu minota mikeye. Rero Pasika no munsi uhambaye kuri twese, turakunda Pasika cyane gose, kandi ubu tugiye kugerageza kutabagumya igihe kirekire cyane kubera ko ibintu bimeze. Ariko nipfutsa gusa gutanga itangazo rimwe cyangwa abiri, nuko ibikorane byacu bizotangura kuyinguza ku bantu bo hanze y'igisagara, bitangurira i Bloomington Illinois ahariya ku kibuga cy'ishure cya Methodiste, kandi bazohaca kuva kuwiyinga gushika ku yundi. Hanyuma hazoba gusangira ibifungurwa byo mu gitondo by'abakozi b'Imana. Hanyuma rero ntegerezwa kuvugana n'abayobozi b'ishuri igitondo kimwe, kandi hazoba gusangira ibifungurwa byo mu gitondo, niko ndabitahura. Hanyuma rero kuyinga rikurikira, hanyuma ni kuva ku igenekerezo rya 2023 gushika kuyinga wa nyuma canke nibiki. Yo ego, yemwe byamaze gutangazwa barabizi. Ego mugenzi ni byiza neza Chicago. Ubu harabaye rero namba ndabitahura kuva mu ijoro riheze, barashobora kuronka inzu y'amakoraniro Iran Touch. Rero izoba ari inzu y'amakoraniro nko ku minota mu minota 10 mu modoka uvuye Rank Teach. Hazoba hari yindi nzu y'amakoraniro namba ntahura neza tanke, kazoba nkumbure hari ibyapa hari yabibereka ahazobera igikorane. Nuko tuzoduga muri British Columbia, hanyuma rero muri mukakari tariki ya mbere gushika ku ya kane muri Miami Florida. Nuko rero ni ugutangarira ku by'ibikorane kinini ya aco mwihema, kandi byo nibishika nshaka by'ukuri kuba hariya kugira mwebwe mwese mubishoboye muri Washington DC ku mugwa mukuru ku bw'igikorane kizoba ari igikorane cyanje cya mbere mwihema. Murabiza aho umwami yasezeraniye ko azobonana nanje aho hantu hatoyi mu gikorane, kandi nuko babitegekanya rero baraduhamagaye. Hanyuma baratubwira abagwiza atunga bahari yako bazofata inzu y'amakoraniro aha twavuze canke bashinga ihema rininiya. Kandi amaze kuvuga ihema rininiya, ikintu kinaka cabaye nk'igifashwe nkumbure ni hariya hazoba ahantu ho gukoranira mu nzu y'amakoraniro y'inama nshinga amateka. Rero ni byiza cyane gose, nuko tuzobiraba kandi rero tuzobibamenyesha hanyuma mu gihe mwe muyera zoturongorera muri iyo nzira. Ubu rero nibaza ko bafise abana batoyi bakeya ngaha bavuye inyuma y'igisagara bashaka ko bashikanirwa umwami. Rero ibi abantu benshi barabamijira n'ibindi, kandi ibyo ni byiza cyane, nta na kimwe ndabyankira. Yamara kumijira si byanditswe ku bana canke abakuze, murabona kumijira ni ishusho ya Ekleziya yafashwe ubwa mbere n'ishengero Katolika, hanyuma rero iherezwa igiporoti. Ariko nta canditswe cyo kumijira cy'ukuze canke umwana, kandi kuko dukunda kuguma turabizi gikwa ku byanditswe hafi nyene uko dushobora muri Bibiliya. Bazanya abana batoyi ku mwami wacu maze arabaterwa kandi arabahetsagira, maze avuga ati mureke abana batoyi baze kuri je. Ubu nicyo tugerageza gukora, gukurikiza amabwirizwa y'umwami. Muri ubwo buryo rero tuzana abakuru b'ishengero kandi duhagararaho maze tugashikanira abana b'umwami. Nimba umuvuzi w'inanga wacu ashobora kuvuza indirimbo yacu zizane, ni byiza nabo bavyeyi baza nabo bana bato baraza kandi bahagarare. Mwene Data Neville na bamwe mu bakuru barahagarara hamwe nanje ngaha, namba bashaka rero turashikanira aba bana umwami.
Zizane izo namaziri mu byaha, zizane zana zose kuri Yesu.
Rero iyi nishusho gusa y'abavyeyi bashikanira abana babo batoyi ku mwami, kandi iki gitondo cha Pasika mbege gihe cy'igitangaza cy'umubatizo canke ugushikana iyi ntango y'igihe n'igihe cyo kuzuka. Dusubire tuyiririmbe mu gihe abandi batangura.
Tizane izo ntama ziri mu byaha. Tizane zana zose kuri Yesu.
Rero bagenzi ndazi kumwe wese muri bo ari we mwana mwiza gusumba abandi ku isi. Ndabizi ndazi ko udashobora kuvuga ibindi kuri ibyo ko n'ukuri, kandi uko niko utegerezwa kuyumvira. N'ubutunzi butoye Imana yabahereye ishingano yo kurera, kandi namye mvuga kandi namambwira ababyeyi nk'uko turazi byanditswe mu bitabo by'ubutumwa bwiza bine: Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Ariko hari igitabo kigira gatano cy'ubutumwa bwiza kitanditse n'umubyeyi abashikira imbere yuko inyigisho za Matayo, Mariko, Luka na Yohana zibashikira. Kubw'ibyo inshingano ihagaze kuri mwebwe ba nyina no kuri mwebwe base yo kurera aba bana mu kubw'umwami bw'Imana, kandi ndazi neza yuko ari icyo cyifuzo cyo mu mitima yanyu. Tubashikiriza Imana mu masengesho, kandi tugashikanira abana banyu Kristo. Abakuru na jewe turaja kuza imbere, maze namwe muduhe gusinzi izina. Kandi ubu ndazi yuko umugore wanje asa n'umfuhira muri iki gikorwa, kuko risa na amati yo risa na amati ubutunzi mu maboko y'uwariwe wese. Muze twunamike imitwe yacu. Data wo mu ijuru, nk'abakozi bawe tugushikirije uyu mwana mutoyi Risa Ann Matrich mu izina ry'umwami Yesu. Turamushikanye kandi dusavye ubuzima bwiwe ngo bube ubw'umwami ubw'ubwami bw'Imana azabeho, kandi akure maze abu umuntu w'igitangaza ku bwami bw'Imana. Ibi turabikora kuko twatumwe n'umwami wacu. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire. Ha AG Junior, AG Junior, mugi hasinziriye gatoyi. Kubw'ibyo reka twunamike imitwe yacu. Data wa twese wo mu ijuru, tugushikaniye uyu mwana mutoyi. Dusaba yuko namba Yesu atevye uzomugira umukozi w'Imana hambaye. Nyina aramuguhaye, kandi turamuzanye mu izina ry'umwami Yesu kugira ngo muhezagire hamwe n'inzu avamwo azoreregwe mu bwiza bw'Imana mu gihe tumushikaniye Yesu Kristo, amen. Imana iguhezagire. Mushiki wacu n'umwana wawe mutoyi, nsa n'uwitondera iki gikorwa kuko nama ntinya kubababaza barya abana batoye. Ndareka ushobora gusa kubona nk'uwo. Uyu ni umwana mutoyi, izina Deborah Mills. Umwana Deborah Mills afise amaso akiye iki gitondo. Muze twunamike imitwe yacu. Data wo mu ijuru, turakuzaniye aka kana Deborah Mills. Dusenga ngimihezagiro yawe ibe kuri uwo mwana mu gihe tumushakanira umwami, mu gihe se na nyina ubu bamuzanye nko mu kwibuka umwami wacu Yesu yahezagiye abana batoya avuga ati mubareke bansange. Turaguhaye nka aka Deborah kubwo ubuzima bw'igikorwa mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubu n'uyuhe muri aba bana batoya ni byiza mugenzi. Rero uyu mwana mutoyi Sararit Kasararit wakeza Data wa twese wo mu ijuru, tukuzaniye umwana mukundwa twashizwe mu biganza kubwo gushikanirwa, kandi duhagaze twunamitse imitwe n'imitima kugira ngo tugukengurukire kubwiwe, kandi dusenga ngo uzuhezagire ubuzima bwiwe kugira bubo buzima bw'igikorwa cawe. Turamuguhaye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhezagire. Biraheze ubu yaravye inyuma nkaho yovuze ati hari kindi. Ntivyiza, hano hari umukobwa muto mwiza, none witwa gute? Mike Gran. Mbega kantu gato keza. Ha makuru yawe afisa amakenga gose ashaka kumenya ibiriko birabaha twunamika imitwe yacu. Data wa twese mwiza muri iki gitondo cha Pasika tukuzaniye aba bana bato tumushikaniye umwami Yesu kubwo buzima bw'igikorwa biduhe mwami azobe igihe kirekire gushika kukugaruka k'umwami bishobotse kandi umugire umukozi wawe mu gihe tumushikaniye tumugushikaniye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yitwa nde? Yo. Mirda. Umwana Mirda Green. Baha. Bashaka kukubona uko Mirda. Uri mwiza mana we twunamika imitwe yacu. Data wa mana turaguhaye uyu mukenyezi muto mu izina ry'umwami Yesu turamugushikaniye ubuzima bwiwe kugira bube ubuzima bwo kugukorera mwami dusenga kugira ngo uzomo urinde kandi uzomugire. Umwe muri aba basuku bawe bagukorera kandi ukora ibyo yavukiye gukora turamuguhaye nkishikanwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Utu dukobwa twose twiza reka turabe ubu. Yo yehu uyu niwe amakuru yawe umeze gute muri iki gitondo? Yitwa nde rero? Jean Jemirin Dalton. Data wacho mwijuru tukuzaniye uyu mwana w'umukobwa mwiza kandi dusenga ngo uzumuhezagire kandi dusavye mwami ko uzohezagira ingo z'aba bana bazorerwe mu kubaha Imana kubwo ubuzima bw'igikorwa tuguhaye uyu mukundwa muto mu gihe tumushikaniye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Umwana w'Imana. Amen. Umwana wanyu mutaragoshe. Amakuru yanyu emwe. Uburashobora kumfata sivyo? Hitwa nde? Tears Carbet. Raba hano Tears. Mubona tarakantu keza. Aba bose ni abana batobeza cyane. Data wacu mwijuru tuguhaye umwana mukundwa w'umukobwa uwaba akunzi biwe batuzaniye mu gihe tugufatiye umwana tumutanze kubwo ubuzima bwo gukorera Imana tumushikaniye igikorwa cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Umwana w'Imana. Amen. Yesu aguhezagire mushike wacu kandi ahezagira umwana wawe muto mu gihe dusenga amaso mato y'ubururu hanyuma y'ibara rya kagajo. Yitwa nde? Cynthia. Umwana Cynthia araba hano Cynthia. Ayo maso mato meza. Data wacu w'umwijuru tuguhaye uyu mwana muto w'umukobwa muri iki gitondo mureka zorambe kandi areka zoba umusuku wawe umukunzi wiwe yamushize mu maboko yanje kugira ngo tumushikane ndamuzanye imbere y'abakuru maze ndamushira imbere y'Imana hanyuma ndamushikanye kubw'igikorwa cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Amen. Ubu uyu ni mutoya nawe rero Meda utegerezwa kuba uri hano kugira ngo umuterure na mantinya ko yovunika. Jamesi Brice aboneka nka muto afise ubwenge sivyo? Uko nukuri. Data wacu mwijuru turaguhaye uyu mwana James rekabe nkuriya nkuriya izina giwe yaryavuye ko Yuda muri Bibiliya ati nkeka yerekanye ubwenge mu rwego rwari rujejwe ibikorane by'umwami ndasenga ngo umuhezagire no kubwo ubuzima bwo kugukorera hezagire ugavamwo maze ashobore gukurikira mu kukumvira mu kumvira Imana mu gihe tumushikanye kubwo igikorwa cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Amen. Ndakunda byukuri. Yitwa gute? Duga hano mukunzi. Tom Brown. Yoho, mwana Tom Brown nyina na se babatijwe muri kino gitondo. Uyu mundi mukobwa nyakaranga reka tunamike imitwe yacu. Data turakuzaniye uyu mwana mutoyi, sino kuyumvire ko byari ibintu nk'ibi gihe banyina babo babakuzanira igihe wari hano urugendo rwo kwisi. Turamugushikaniye mwami nkuko ndabitahura se na nyina babatijwe muri kino gitondo hano mu izina ry'agaciro ry'umwami Yesu. Icyo gihe urugo rwiwe ruzoba rwiza, ndasenga uzomuheza agire mazo muho buzima bwo kugukorera mu gihe tumugushikaniye kubw'igikorwa cawe mu izina rya Yesu Kristo umwana wiwe. Amen. Urakoze. Yo hinge mumbabarire, ntabwo namubonye. Urakomeye yemwe, mbega umugabo mwiza, noshobora gufata? Hari kibazo? Neza. Yitwa gute? Dan Johnson. Dan William Johnson. Yo mana we, asa nk'umuvuga butumwa, sibyo? Data wo mwijuru, tukuzaniye uyu mwana w'umuhungu nkumbura aracari mutoyi kugira atahure bino, ariko hari Imana mwijuru yitegereza ikamenya ibi bintu. Turamuguhaye mwami mu gihe nyina yamushize mu maboko yacu, tuje mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo, tumusaba nk'igitsibo kubwo buntu bw'Imana, kandi tumushikanye ku Mana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uheza gigwe nshuti, twabahejeje bose. Mbega umwana w'umukobwa mwiza aje hano! Iyo niyo kanzu nziza wambaye n'inkofero ntoya. Arda, Arda, Ern Guy Arda. Mbega kana kagakobwa keza! Data wa twese wo mu ijuru, ndaguhaye buno butunzi bw'urugo. Umukobwa mutoyi aje ku isi, hanyuma uwo ukunda yamuzanye imbere kugira amugushikanire kubw'igikorwa, kuko azi kino gihe kibi tubayemwo. Turagusaba ubuzima bw'uno mwana nk'igitsibo kubw'Imana, kandi tumushikanye kubw'igikorwa cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana. Amen. Uheza gigwe mukunzi. Ewe umuhungu w'umutoyi umuvuga butumwa, babiri nababo bo bari amahasa 5 n'8. Uyu yitwa gute? John avuye muri Richmond, ava muri Richmond Virginia. Niyumvira ko nibuka ishusho yiwe, twaragiranye ikiganiro igihe uhoraho yari ahari. Sinashobora kukwibuka, nibuka ishusho yawe, ariko sinashobora kwibuka uwo wari we. Ni byiza, yemwe tuzi ko azoshikira mu rugo rwiza, izina ryiwe ni John. John, Data wa twese wo mu ijuru, turakuzaniye uyu muhungu mutoyi John, kandi tumurambitse kibiganza, kuko niko wabikoze, warambitse kibiganza. Hanyuma turamusabiye umugisha, kare dusaba ubugingo bwiwe nk'igitsibo kubwo buntu bw'Imana. Turamushikanye kubw'igikorwa cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana. Amen. Uheza gikwe mwana muto. Lewis, uyu ni Lewis. Data wo mu ijuru, tukuzaniye umuhungu mutoyi Lewis, kandi samuzanye imbere kubwo kumushikanirira igikorwa cyo mu nzu y'Imana. Mu gihe twiyumvira ku minsi yahera, igihe yamanuka mu rusengero agasenga, Imana ikamuha umwana, hanyuma yaragarukanye uwo mwana amaze amuhereza Imana. Ibi ni byo aba bantu bakora uyu munsi, bazana hana abana babo ubutunzi bwabo bakabushikanira Imana, kandi umuhanuzi yaramutwaye. Data, hanyuma rera uwo mwana muto hanyuma yahindutse umuhanuzi. Rero dushikanye umwana Lewis muri iki gitondo kubw'igikorwa cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Heza gikwa mwana, by'ukuri birahimbaye kubabona ngaha muvuye Richmond Virginia iki gitondo. Imana ibahezage. Rero reka turabe, nibyo ni byiza. Yo nabo bana bato ntimubazi? Jewe twoba twashoboye gushikanira uhoraho abamisiyonari batoyi benshi iki gitondo n'umuvuga butumwa, ntitubizi. Ibyo byose bihagaze mu biganza bya mushobora byose. Nashaka kubamenyesha yuko ibikorane iri joro aha buri muri Branham Tabernacle aho isangira gera rizobera kandi namba mutari bwigere muza muri kimwe mu bikorane by'isangira gera byacu turanakora igikorwa cyo kozanya ibirenge rero hari ibitambara byo gusengera birambitse nga kugira ngo ndabisengere kimwe ni cha mwene data Grace Mary mwene data hano ku ishengero sinzi mwene mwene ibi twarabirungitse amajana n'amajana yabyo ku isi yose kandi rero nshaka kubisengera ni namara gutangurwa agusengera abagwayi nshaka kubaza kubanza kuvuga kanya gato kubwo kubandanya kubutumwa bwa pasika kandi mbere yo kwegera ijambo ry'Imana reka atumwegere mu musenga data watwese wo mwijuru turashimye cyane mu mitima yacu kubwo muri iki gitondo kubwikiye gitondo ciza kandi kibirengeye turashimye kubwibi icyo byerekanye ukuzuka n'icyemezo cyo gusenga kwacu igihe Yesu Kristo yazuka mu bapfuye haraciye y'imyaka 2000 kandi aragaruka yiyereka ishengero ryiwe ariho ibihe byose inyuma y'imyaka 2000 turahimbawe cyane no kuba tukinezererewe ugufatanya n'abigishwa ba Kristo yazutse turasenga mwami ngo ukubaho kwiwe kumvikana muri iyi nyubako iki gitondo gushikaho buri umuntu wese ngo adakijijwa aja kumwakira nk'umukiza wiwe kandi n'abatarawuzura mwemu wiwe uyu aba ari wo munsi mwemu yera kuri iki gikorwa gihera heje kuri bo turasabye yuko we mu mpongano yiwe ihambaye yakijije abagwaye yo kwegera abantu cyane ngo ukwizera akugaragare mwami hanyuma kurege kurengera ukutizera bituma abagwayi n'abababaye bavangahabe bamerewe neza kandi bakize turasabye mwami ko woheza gira witeguriye gusigura ijambo ryawe rijanye no kuzuka mana heza gira abakozi b'Imana aho bari hose abana bawe abakozi bawe mu gihugu no ku isi yose kandi ngo mwami Yesu ningoga kuko tubona ibicu byuzure kirere mwami rero turazi ko hari ikintu gihambaye kiriko kiraba tegura abantu bawe yo ese bofata inkota y'ukuri bambara ibigwanishwa bashireko inkofero bakenyera ubutumwa bwiza kandi hejuru y'ibintu byose bafata iyo nkinzo yo kwizera hanyuma babandanye biturose mwami kuko ibicu by'intambara biriko birenena duheza giro uyu munsi kuko tuzi neza ko vuba nk'uko tubize tuzobona Yesu vuba kandi turasabye ko tuzoba twiteguye kugenda igihe yasaha izozira ese twotegura imitima yacu hanyuma turangiza ibyo bitunganye byose mu gikorane cyo mu gatondo uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo vugana natwe biciye mu ijambo ryawe n'ukuri amen. Rero kuri mwebwe mushaka gusoma ibyanditswe hamwe nanje zingurura muri Luka igice cya 24 kandi shaka gusoma igice kirekire cyabyo umwami abishatse kugira ngo nk'urufatiro rw'ibyo nkeneye kuvuga ko minota mikeya kandi ubu mushaka asangwa hashushe ndabyibaza cyangwa icyo aricyo cyose mwisanzura uko mushobora nanje ndaza kunyarutsa uko bishoboka kandi dushaka kuvuga ibi yuko dushima tankeka ubwizigirwa bwanyu mukuza kandi igihe ukoze ivyo naho abantu bagerageza kuvuga yuko ubutumwa bwiza bwataye gukwega kwabo kandi igihe abantu bavuye mu gihugu cyose bagahagarara ahantu ahamaguru yaba babara kubwa igikorwa cy'umwami biracerekana cy'Imana igifisa abantu kandi haracyariho inyota yo kubona Imana mu mitima yabo yamara ubutumwa bwiza mu kwicisha bugufi kwabwo buciye bugufi nk'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo uko buri yamara n'ubushobozi buhambaye kurusha ubundi bwigeze gukubita isi n'ubutumwa bwiza bwa Kristo kandi ubutumwa bwiza ntiburi mu ijambo gusa ariko biciye mu bushobozi no kugaragara kwa mwe mu yerese yo duha ibi bintu mu gihe dusoma uburuka igice cya 24 guhera ku murongo wa 36 bariko baravuga ibyo Yesu ubwiwe ahagarara muri bo arababwira ati amahoro abe muri mwebwe ariko bafatwa n'ubwoba baciye ikivutu bagira ngo n'umuzimu babonye arababaza ati kibahagaritse imitima n'igiki kandi niki gitumye muburanisha imitima nimurabe ibiganza byanje n'ibirenge byanje mumenye ko ari je ubwanje nimunkora kore murabe kuko muzima tagira inyama n'amagufa nk'ibyo mumbonana avuze ibyo abereka ibiganza byiwe n'ibirenge akanyamuneza kakibabujije kubyemera ka akanyamuneza kakibabujije kubyemera bariko baratangara arababaza ati hari utwo kujya mufise hano bamuha igihimba cifi yokeje aracabira akirira imbere yabo arababwira ati n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe yinge n'ibyanditswe kuri jewe byose mu byagezwe bya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika mazabungura ubwenge ngo batahure ibyanditswe arababwira ati niko byanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu kandi yuko kwihana no guharigwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu namwe muri byabo nabyo kuvuga ibyo umve ngira mbarungi kirico data yasezeranye ariko mugume mu gisagara kugezaho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru abavanaho abashitsa hari abanani ni Betaniya aterura amaboko arabahezagira akibahezagira atandukanywa nabo aduzwa mu ijuru nabo baramusenga basubira Yerusalemu bafise akanyamuneza keshi bamba mu rusengero ubudasiba bahimbaza Imana amena ubu namba no kwifata no kwita ino nyigisho nifuje gufata iki agashashara kukuri ka pasika ukuntu niyumviriye ikintu nk'ico haheze hafi ndwi nari mu nzira manuka Jorokton umuji muto munsi yanyu arubani ngaha kandi hari abahungu bahagaze mu ibarabara bafata amashikanwa y'ibidodo bya pasika hanyuma ntangura kuyumvira ku kimenyetso cya pasika niyumviriye nti kimenyetso cya pasika ni iki mu by'ukuri ntibisobanura ibirenze ibyo aba bahungu bafatira amashikanwa kubwi ikidodo cya pasika niyumviriye nti bakora iki n'ibyo bidodo kandi ni intererano babakuye ko canke ku bwabo byashyizwe atankeka ibyo bidodo ku makete n'ibintu kandi nishikanwa ry'ushaka kuri bo hanyuma rija gushira abantu mu bitaro abanduye igituntu n'ibindi no kubashyira mu bitaro ahantu ho kuruhuka kugeza baheze nuko niyumviriye nti ni ukuri pasika ifise ikindi kintu kirenze ibyo agashashara ka pasika byosigura ibirenze gushyira umuntu mu bitaro kugira ngo amererwe neza ari byo ni byiza cyane ubu ntacyo mfise kibi kuri ibyo ibyo Imana ibahezagire ni ikintu cyiza cyane ariko nanone bisa nk'aho bigomba kuja kure gato y'ibyo kubera ko pasika yasobanuye byinshi ku ishengero rukristo ndetse no ku irangi ryacu rukristo ikimenyetso cy'izuka ni gute ikidodo gitoye cya pasika nka gishobora gufata ikibanza cyayo ntibishoboka niho natanguye kwiyumvira kuri ibyo nti ikidodo cya pasika cyari iki kandi n'uburyo nashushanyije iki cyiyumviro cyo kuvuga muri iki gitondo ku kimenyetso cya pasika rero pasika ifise n'ibidodo n'ibindi byose biri muri Bibiliya tubisanga bifise imyaka Bibiliya ifise hose inyuma mu ishyamba rya Edeni tubibona rero dusanga ikintu cyose dusanze ahantu hose muri Bibiliya gisubira mu itanguriro byose byahereye mu itanguriro hanyuma igihe nariko ndiyumvira ibyo ibyo nari mfise mu byiyumviro byanje nk'ikidodo cya Pasika hanyuma natanguye impamvu ibyo byanswe n'ukuntu abantu bocanse kuki cyacigwa kiteka kandi nariko ndiyumvira rero yuko ntigicigwa kwiteka buri gihe n'abantu bose ntibagicira kiteka ariko Imana yashyizeho inzira ku buryo umuntu ashigwa mu mwanya aho hatigwa gufata icyemezo umuntu ntashobora kubaho ku isi adafashe icyemezo Imana imuhatira ikibazo ategerezwa gufata icyemezo kandi hari igihe utegerezwa guhitamo kwiga utegerezwa guhitamo n'indazoro uzorongora kandi utegerezwa gufata ingingo ku bintu bitandukanye
And there's a time when you have to make a decision of schooling, you have to make a decision of who you marry, and you have to make decisions of different things.
Ariko mu ishyamba rya Edeni, aha bari bafise abahungu babiri gusa, umwe yahaswe gufata ingingo, kandi nibaza ko byakozwe kugira ngo yerekane ibaragiwe ry'ukuri, icyari cyo kugira ngo yerekane icyo ari imbere muri we. Kandi tubona yuko igihe cyageze, hagati ya Kaini na Abeli kuko bahatiwe gufata ingingo ku kige cyo gusenga cyari kigeze kandi buri muhungu yari yatanze uburyo bwo gusenga Imana nimba kandi muza kubibona hagati y'iciza n'ikibi hari hitandukaniro rimwe ritoya gose kandi kibi mu minsi ya nyuma byahanuwe ko kizoba cegereye iciza ku buryo coje imija batoranijwe iyo babyoshoboka hagati y'iciza n'ikibi rero muri abo bahungu mu gihe bari begereye ku bicaniro byabo barasenga nuko nariko ndiyumvira rero ku bicaniro bingahe muri iki gitondo mu mashengera amashugwe meza ari kuri arutari kandi ibyo ni byiza ntacyo mfise kuri ibyo ariko ibyo gusa bisa nko ku mpera yo gusenga gushyira amashugwe kanaka kuri arutari cyanke ishengero ryiza cyanke ibisharizo byiza cyanke ikintu kinaka kandi gisa nk'icyarangiye kandi byari bimeze gutya hamwe na Kaini kuko yazanye imbuto zo mu murima hanyuma akorera Imana igikorwa ariko birankwa kuko ataje mu nzira yo kandi nyayo Imana yamutegetse kuzamwo ariko yari yatanze ishikanwa giwe kandi akora ibintu byose gusa mu rwego rw'idini nka murumuna wiwe ariko yarahakaniwe kandi kubera ko yanswe ku ruhande rwa mwemu noneho ibyamuteye ishari kubera yari afise ukwipfutsa ibyo biri mu muntu ntashobora gufasha kubica arico kuko yavutse muri ubwo buryo umuntu ashushanywa mu ijuru nk'umunyabyaha n'umunyabyaha nabivutse kuri ibyo haheze igihe hanyuma umuntu arambwira ati none si ibyo gusa niba ntegerezwa guhagararirwa no kutumvira nk'umugabo umwe aho nta mahirwe mfise navuze nti uko n'ukuri kuko wavutse uri umunyabyaha ariko urahagarariwe wacirigwe ko iteka biciye mu guhagararirwa yemwe rero ibyo bisa nk'ububisha ariko ubihindura ku rundi ruhande rero turi twahawe ubugingo budashyira kubwo guhagararirwa aho umuntu yaduserukiye kugeza gupfa uwundi yaduserukiye kugeza mu bugingo budashyira nuko biradusubiza inyuma imbere y'intebe y'ubwami umuntu wese aragaruka neza hahantu kugira ngo aduhitemwo ariko kijya cyifuzo camye kiriho icyiza n'ikibi ikibi gishaka kuja hejuru y'icyiza byatanguye muri Edeni hanyuma bibandanya no mu bihe byakurikiye byarabandanije gushika aho byinjira mu mabanga y'igihugu byashyitse no mu mabanga y'ishengero byashyitse no mu buzima bwo mu rugo icyipfuzi kigerageza kuganza cyanke konona kigerageza kurusha ubukomezi gushira hanze kandi turabona ico kintu gikora hantu hose kandi nuko byamye ikintu kimwe kigerageza kuganza canye gutwara mu isezerano rya kera Imana mu minsi y'abavugishwa n'Imana aho hahise ndafisi byanditswe bitari bike hano ntaza akuronkera umwanya wo kubishika ko ariko Imana mu minsi y'abavugishwa n'Imana ba kera hagati y'ibintu byose nk'uko yabikoze muri Edeni igihijwe ry'Imana ry'ukuri hamwe no gusenga Imana kukuri kwacibwa ko iteka hanyuma birukanywe kandi bacibwa abaci baricwa mu itongo rya Edeni hanyuma ijwi ry'Imana ricecekeshwa no kwifuzwa n'ishari nk'uko byamwe mwishengero kuva ubwo bigerageza gucecekesha ijwi ry'Imana ry'ukuri ariko igihe murabe ubwo nyene igihejwe ryaberi ryacecekeshwa mu rupfu Imana yacishiraho seti kugira ngo afate ikibanza ciwe ibyo nabyo nta kindi byaratari gutangurira pasika ugutangurira izuka cyangwa gusubirizwa gushika kuzuka kuje ibyo byarabandanije hariya mu isezerano rya kera tubibona bibandanye abahanuzi b'Imana yagumije ijwi ryayo rizima mu buvugishwa n'Imana bavuga ijambo ry'Imana hanyuma babicisha amabuye kandi ubwo nyine bishe umwe n'amabuye hanyuma baramuhamba Imana yaciza n'uwundi kandi baca bicisha amabuye uwo nyine hanyuma bakamuhamba Imana yashyiraho uyundi yamye yitwararika kugumizaho ibyabo na byayo mu bihe byose yagumije ijwi ryayo rizima imbere y'abantu kuva muri Edeni kandi ubu turabona igihe Kayini yasobanukirwa ibyo yakoze rero yaciye ava imbere yo mu nyonga y'Imana kandi acashigwa kure y'Imana n'ikimenyetso cyamushizwe ko yarasohotse Bibiliya ivuga iti kuva mu itongo rya Edeni kuva ku marembo y'itongo mu buseruko bwa Edeni yarasohotse ashizwe kikimenyetso afise ikimenyetso aja kure yo mu nyonga z'Imana mbega ikintu mbega ikintu gihambaye yuko Kayini kubera kwifuza kandi kumvozo kudashaka gusubira ku Mana aciye mu nzira itunganye mwene wabo yaciyemwo Imana yabwiye Kayini ati niwanshikanira nkabera uzobugize neza ariko Kayini yavuze ngibi byo nagereranije ngibi byo mfise ngibi byo natanze urabyakira cyangwa ubireke icyo ushaka gukora kimwe muri ibyo birakuraba rero ubwo ni bwoko bw'inyifato y'abantu igihe cyose mu buzima bw'ishengero mu bundi buzima nimba bavuga bati ndaja gusenga ndafasha ishengero ndakora ibyo nimba Imana idashobora kubyakira nibyo nshoboye gukora murabona naho biruko sivyo Imana isaba Imana ntisaba ibyo Imana isaba inzira yashizweho irafise inzira yashizweho kandi isaba yuko wakira ibyo yashizeho murabona ntikeneye ubufasha bwacu mu kuyibwira ibyo ikora nuko yobikora yarashizeho inzira ku bwacu y'ibyo gukora n'ibintu dutegerezwa gukora n'ingene dutegerezwa kubikora kandi ntikenera na gato ibyiyumviro ibyiyumviro byacu na gato ntidutegerezwa gufata iyo nzira ariko turabona yuko abantu ariko babikora mu bihe byose ariko Imana yagumije ijwi ryayo rizima n'abahanuzi bayo n'ibindi mu bihe byakurikiye mu gihe ariko araza kandi turabibona uyu munsi nuko turabibona no muri politike ndafise ibyo nanditse hano ku byerekeye politiki uko tuzobibona no kuri uyu munsi aho turi yuko abantu bagurishije ubusamura bwabo kubera politike kandi nimba tanumwe muri mwebwe araronka bande ndabivuga ko muri Midtown Ohio kuwiyinga mu ndwi ihetse yari Yezebeli na Ahabu ndifuza yuko mwoyumviriza igihe kinaka n'ukuntu igihugu kubera ukwipfuza n'amadolari make y'inyongera n'icyiyumviro gihurizwa ko n'abantu benshi baramugurishije Kristo by'ukuri nk'uko Yuda yabikotse haheze imyaka 2000 amugurishije feza 30 yo ikintu gitangaje kwiyumvira impwemi hari mu gihugu no mu bantu uyu munsi kwiyumvira yuko imyaka myinshi hetse ntiboshoboye gukora ikintu nkica ariko uyu munsi barifutsa gose bagerageza kuronka amahera menshi bagerageza kuronka ibihe byoroshe ibyo bikora tanke ku munyabyaha umukristo ntasaba ibintu byoroshye hari amasezerano menshi uyu munsi agirwa hagati y'abakristo abavuga butumwa benshi bemerera abantu bitari ibyo bati nimwaza gusa kuri kristo ingorane zanyu zose zizoba zihetse ndababwire iyo uje kuri kristo niho ziba zitanguye nico gihe muca umwambaro gisoda mugafata ikigwanisho mukinjira ku rubuga rw'intambara iyi nzira y'ubukristo si nzira y'amashurwe aho byoroshye ni ngwano uhereye isaha utanguriye ko gushikaho imwe mu yanyu ibohowe n'urupfu nuri kwinezereza uri ku rugamba kandi turi byasezeranywe kandi rimwe na rimwe sindabikunda kubivuga ariko ndabikuye ku mutima birambabaza iyo numvise kenshi iby'ukwizera gukomeye ukwemera gukomeye kandi ibintu byose uyu munsi byahindutse bikomeye umugabo akomeye kandi mbonesha kure yugururiye inzira nyinshi biciye ku bugenda juru n'ibindi n'ibiteye isoni bikomeye yo kandi barafata ibyerekeye gukira indwara kuva mu ijoro uyu munsi bakabigira ibyo gukira indwara guhamba ariko imana ntigira ibintu nk'ibyo barazana abantu kenshi kuri ya rutari bakabaha utuganuke atagukekeranya ariko bafise ugutahura nabo ubutumwa barabasiga amavuta kandi bagasenga bakagumaho bakabanyiganza kugeza aho haba ikintu kinaka bagaca bakira kandi birashoboka ko uyo muntu aba mucaha hanyuma asubiye inyuma agaca asanga byamugarutse ko birashoboka ko muri uyo mwanya yari mu munezero kwizera imana yari afise kwabaye kwishama kukamukiza ariko mu gihe basubiye mu batizera bica bigaruka nuko bazokwama igihe cyose ikintu dukeneye uyu munsi ni ugukira indwara kwa mwemu yera guhagararira icyo twemeye ku bwa kristo nibyo ubu vuba nasomye ikete ndungikiwe n'umugwi w'abarutariyano mu budage aho mwene data yaba kandi yari afise igikorwa cyo gusengera indwara mu budage hamwe n'ubufasha bw'ishengero ryo mu barutariyano n'abapanekoti n'ibindi kandi iryo kete ryari ryanditswe ngo kandi yavuze ati wigisha ibyo gukira kuva ku mana cy'icyo bakwiriye gukora ari ukubarambika cy'ibiganza hanyuma bakiyumva ikintu kinaka bagaca bakira yavuze ati sinemeranya by'ukuri nawe yavuze ati none ni gute ku byerekeye umwana Deborah Scand igihe yarapfira hariya umunsi umwe cyari ikibondo kimeze neza kandi gifise amagara meza hanyuma inyuma y'amasaha akurikira yari yacikanye kandi mwese mwaragiye hariya hanyuma murasenga muramunyiganza kandi mwaramusize amavuta n'ibindi kubwo gukira ariko nta buzima bwari buhari ubwo ruhinja rwari ruryamye hariya yavuze ati rero barandikiye mwene data Branham nta kintu na kimwe yavuze gushika aho aronke icyemezo nyacimana hanyuma araza mu izina ry'umwami Yesu Kristo kugira ngo avuge ijambo rero nibyo dukeneye kuronka ingingo nyayo ivuye ku mana nicyo gituma dutegerezwa kuza nicyo gituma tubatiza mu izina rya Yesu Kristo n'ingingo nyayo ivuye mu ijambo ry'imana nicyo gituma tuguma ku byo dukora kubera ko ari amategeko y'imana kandi nibwo butumwa bw'imana kandi dutegerezwa kwisunga uko byanditswe namba byemegwa namba babanka namba hoba icyo shika cyose ntaho bihuriye nibyo imana ishaka ingingo nyatso rero ni gute mwobikora kandi muzi neza ko mudatunganye kuva ku itanguriro ntangi ingingo nyayo y'imana mwoshobora kuronka ni gute mwoshobora kuza gusaba ugukira indwara kuvuye ku mana mu gihe muzi neza ko umutima wanyu udatunganye ku mana kugira ngo uyikorere murabona mushaka gusubira gukora ibintu bibiri biri mu isi ntimuzokwigira mukira muri ubwo buryo murabona mutegerezwa kwiyerekana nk'abatagira agasembwa imbere y'imana kandi mugashikanira ubuzima bwanyu n'umutima wanyu imana aho imana izocibakiza kandi byo birarama kubera yuko kwizera kwanyu kurakomeye rero biriho turabona ubwo ubukunzi bw'inda naho biruko mwishengero no muri politike no mu bijanye n'igihugu ihangara aba muri Afrika ubu biriko biraba itegereze kubera ubukunzi bw'inda arabi byabaye hariya muri Afrika si wohonye nariko mwisi yose ahantu hose kubera yuko umuntu ashaka kuba umuntu ahambaye n'ibyo byonyine bafise naha ku isi canke niko baba babayeho Ubyoba yari byo byonyene nari mfise no baye ndumuntu w'umutindi ndiko ndondera igisagara umwubatsi wacu no mugenzi wacu ari Imana niho tubitse ubutunzi bwacu kubwivyo abana ba Kaini canka ba Satani n'abana ba Satani kubera Kaini yari umwana wa Satani kandi rero kubwivyo abana ba Kaini uyu munsi kandi muravuga muti ibyo uravyemeza gamwe ni data Branham yego ndavyemeza ndavyemeza gose ni mwumviritse Yesu gihe yari ngaha ku isi yaciye abwira abakuru b'amadini ati murabasowa wa mugwanizi yamara bari abantu b'abasenzi kandi bari abanyedini bari abantu bize kandi bari bafise inyubako niniya bari bafise amasengero maniniya kandi bari bafise ubumenyi buhambaye n'ubuherezi n'imigenzo n'ibindi ariko ntibashoboye kumenya Kristo uwo yari we ntibashoboye gucakira umunsi wabo nkuko byari bimeze niko n'ubu babikora neza na neza bibananira kumenya umunsi tubayemo n'iby'Imana ikora rero turabona kubw'ibyo boshitse namba bo bakuru b'amadini rero rero ngibi namba abo bakuru b'amadini cyo gebo babita abana b'umugwanizi turazi rero yuko umugwanizi ku itanguriro ari we yahumeke Kaini guhama mwene nyina no kumwica icyo nicyo kintu nyine cyashitse kuri abo bakuru nyine bahamye Yesu Kristo bakamwica basunikiwe gufata ingingo nka kujya nyine basunikiwe kera hariya mu itongo rya Edeni basunikiwe gufata ingingo none ibi ni gute abana ba Kayini abana ba Satani muvuga muti mbega ibyo byerekeza mu mahanga igihe Satani yatwara Yesu hejuru ku musozi kugira ngo amugeregeze yamweretse ubwami bwose bwo ku isi rero bwari ubwariho bwose n'ubwo bayeho bwose ubwami bwose bw'isi yose rero yavuze ati ubu ni ubwanje kandi ndabukoresha icyo nshaka cyose ndashobora gutuma bugwana ndashobora gutama gutuma bukora iki cyanki cyari cyo cyose kandi biyitiriye ubwami bw'isi kugira ngo dushobore kubona ingeno ubukunzi bw'inda no kwikunda byinjira muri politiki murabona turashobora kubona rero aho biri mu ishengero no mu bakuru bishengera aho abakunzi b'inda no kwikunda byinjira mu ishengero rero mwitegereze burya bukunze bw'inda bwa kera bwatanguriye mu itongo rya Edeni bwashitse ikidodo kibi kuri umwe n'ikidodo cyiza ku wundi gushika mu bihe by'umwami wacu Yesu igihe yari ngaha ku isi yaciriwe urubanza n'icyo bita ubutungane urukiko mbega ukuntu kari agakeketso k'akarenganyo nta na kimwe bashobora kubona kimwagira rwari uruhande rwa politiki nta na kimwe babonye kimwagira naho Pilato ubwiwe yavuze ati nta kosa na rimwe mbonye muri we hanyuma rero haza ishengero bagoberewe gufata ingingo inyuma yaha abanyepolitiki bamurekuye kugira ngo bafatanye n'ijya mwemi imwe yari mu ishengero byari muri politiki kwerekana ko namba Satani yaratsinzwe intambara yiwe ngaha yari agifise ikintu kinaka mu bubiko yoshobora gucagara ukubwo nyene ku ishengero kandi baramubambye kuko bategerezwa gufata ingingo rero bavuze bati muduhe baraba mu gishingo cya Yesu murabona uko babikoze biri imbere y'amaso yacu no munsi ikintu kimwe kandi carabaye kandi kizokwama kiba kigoberwa gufata ingingo rero igihe bahatirije ingingo Pilato yarazi mu mutima w'iko igihe yabarekurira yarekuriye Yesu ishengero azi ko ishengero ari ryo ryamutanze kugira ngo abambwe rero iyo amurekurira ishengero ryari kumubamba Pilato rero nta gwitwazo yari afise yavomye amazi kandi yagerageje gukaraba amaraso ya Kristo ariko ntiyabishoboye. No kuva icyo gihe ngaha muri Suwede canke muri Swiss ahubwo aho Pilato yahereje ubuzima bwiwe haize imyaka yataye ubwenge yacitse umusazi yapfuye yidumbukije mu kinogo cy'amazi. Hariho umugano uvuga ngo isaha icenda kumuhinga amayo mazi y'ubururu araduka avuye muri icyo kidengeri. Abantu bo ku isi yose barahakoranira kugira ngo babirabe isaha icenda ayo mazi y'ubururu asa ukuntu aduka avuye ahantu hanaka akanyiganyitsa hejuru y'amazi matsa agasubira akamanuka kugira ngo byerekane ko atamazi namwe ashobora kotsa amaraso ya Yesu Kristo ku biganza by'umuntu aragigwa. N'umuntu wese Kristo yigeze gushyira mu biganza byawe nta kintu na kimwe gishobora kumuhakura. Hari ikintu kimwe cyonyine utegerezwa gukora no kubyemera kubyizera. Abana ba Satani, abana ba Kayini bahama abana b'Imana barabica. Nibyo bakoreye Abeli, nibyo bakoreye Yesu, nibyo bakoreye abahanuzi, nibyo bifuza gusubira gukora kandi bazoca babikora bamaze gucigwe inzira yo kubikora. Mwibuke dusa nabivanze kandi twarihenze kandi twajanye abantu kure y'inzira y'ubutumwa bwiza na kaise yabitegerezwa kuba kandi ngaha duhanganye navyo bugira kandi ngaha nyene mu gihugu cacu kandi nta na kimwe dushobora kubikorako. Ariko muca muvuga muti mwene data Brana mufisi igihe mpamvu yo kubigwanya nkuko ntoshobora guhagarika icyaha nshobora kugira icyo mvutse ndabigwanya kandi nibyo neza neza nkora ndwanya icyaha kandi ndwanya ibintu bibi twakoze nabi kandi tugiye gusarura neza neza ibyo twabibye neza na neza. Kuva Medroton baronsa abumviriza bazanye umupatiri umuvugabutumwa w'umubatisi n'umuvugabutumwa w'umupesteriano bose hamwe babajije kuri ubu butunzi bw'ishure kandi umupatiri yemeye ko abaporo barisha amatagisi cyo kimwe na gatolika kandi ko ubwo butunzi bwohabwa impande zomi kandi yavuze ati icyo dutegerezwa gukora no kugira ishure rimwe ishure gatolika yo atankeka gufata abo bana igihe bakiri bato yo mbega ibintu nuko ntabo bagumye hariya kandi binjije icyo kintu neza kubera politike gute sindabitahura ariko niho turi ngaha nyene iki gitondo cya pasika kandi kintu nyene impamvu nyene yatumye tuza muri iki gihugu twabaye abanyamerika kwari ukwidegembya kw'idini tugwanye uburyo bwo gukora kwa Yezebeli none twarahindukiye maze tubatorera kuja hariya mu Kirimba White House icyo kintu nyene twaja ngaha kwigobotura yo ni ibintu bitangaje tubaye mu bumurabizi shengero rya mwemu kuko gigurishije bamwishe nkuko babigiriye umwitsigi kwa Abeli ni kuki Abeli yishwe kubera mu mutima we yari afise uguhishurwa kukwemerwa n'Imana n'ivyasabwe kugira ngo umuntu acungurwe n'ica niyo mpamvu nyene bishe Yesu kuko muri we harimwo guhishurirwa kw'ivyasabwa n'Imana byo gukiza icaha niyo mpamvu nyene uno munsi si bagwanya ishengero ry'Imana nzima kuko ryigisha umuti w'icaha ibintu bituma abantu babaho mu buryo butandukanye bigenza ugutandukanye kandi iyo ubizanye neza neza mu ishengero tubayemo uyu munsi mu migwi ya Pentecote baciye basubira inyuma kandi bakora ibintu nk'abirya bari barabohewe ko bija kwerekana yuko hari ikintu kitagenda neza hano hamwe umuti w'icaha byaje byoroshe cyane byasobotse nyene byashobotse nyene emwe neza nyene nk'uwi yorobeka kw'idini by'ukuri rya Pentecote ariko namba bidatanga ikintu nka kirya namba bidatanga ibintu nk'abirya hari ikintu kitagenda neza hantu na hamwe ni gutu umwungu ushobora kuzana pasteke ntabyo ushobora ni gutu umuzabi ushobora kwama icamwa bita peshi ntushobora namba wama icamwa bita peshi hariho ubuzima bw'igiti cy'icamwa bitwa peshi mu buzabi kandi ibyo ni byo tuzi uyu munsi namba ishengero uko ryoba rivuga kose ko ari ishengero ry'Imana nzima namba ritama Imana mu gakiza ka kera rigarukana abantu ku gakiza k'Imana nyako kandi byerekana hagati yabo Imana iba hagati yabo rero ni ikintu kitari icyo kuri niriza n'ubugingo Kristo yabo yavutse kuryozanye Kristo yafiri Karuvariyo mbega ukuntu yadutse kurya musaraba nariko ndasoma igitabo gitoya ngahaciye igihe gitoyi kubushakashatsi bumwe kandi muri ubushakashatsi nasanzemo ikintu gitangaje cyane naricaye ndambika igitabo hasi maze nduza ibiganza nshima Imana ndahaguruka ndagenda hirya no hino kanyagato inkugo ndicara ndasubira ndagisoma nariyumvira ati yombega nuko yuko kuri uyu musozi nyina aho Yesu yabambiwe Adamu yapfuye kandi agahambwa kuri uwo musozi nyina bo Yesu yapfiriye kandi yahambwe kuri uwo musozi nyina naho Adamu yapfiri korogota kandi yahambwe korogota maze ndiyumvira nti mbega ukuntu bibereye ibyo canke bitabavyo reka tuvuge ko byari ukuri rero Adamu wa mbere yarapfuye harahambwa kandi aracari hari ya mwivu kubera yuko yagereranywa n'isi n'abantu kuca ariko Adamu wa kabiri mu gihe ari Imana yo mwijuru gihe yapfiri korogota nta avuga ariho rikwiriye ryo kumugomeza hariya yazutse kumusugira gatatu kandi ni muzima ibihe bidashira ariko ikibazo cicaha acyarakemutse Imana yakemuriye ikibazo cicaha hari Karuvariyo niho umwenda wishyuriwe igihe uyu Adamu wa kabiri yapfa yishyuriwe ubwoko bw'abantu umwenda wicaha kandi si yamushize mu mva kandi mwugaranira muri iyo mva kandi bakora nkuko uyu munsi bariko bagerageza gukora nkuko uyu munsi sishaka yuko ibi bibacika isi rikigerageza kandi bizogenda birushiriza kuba bibi igihe cyose kugaranira Kristo inyuma mumva bugira kandi bariko bagerageza kumugira Imana yo muri kahise imwe yagenda akerigaho ububasha bigishwa bwo gukiza indwara no gusenda amadayimoni ariko bakoze iki bakimara kwiyumvira yuko bamwikuye nka kujya nyene Kayini yagize igihe yiyumvira yuko yikuye abere bamwugaraniye mu mva bamushira hariya kandi uyu munsi bariko bagerageza kugumiza Kristo mu mva ariko yo mbega ibyo gitondo cya pasika cyakoze igitondo kimwe cya pasika cyasambuye teolojiya yabo yose kandi igihe igitondo kimwe cya pasika cyashika ku bwihanga ishengero ngaha inyuma y'imyaka 1900 kandi cyasambuye teolojiya yabo niyapfuye ni muzima ibihe bidashira nibashobora kumugomeza mu mva ushobora kumushira muri ya Methodiste cyangwa imva ya Baptiste cyangwa imva ya Presbyterian cyangwa uko ushaka cyose ariko yarazutse ava muri iyo mva kandi ni muzimu uyu munsi nari mfise imva ya Baptiste kandi ushobora kuba wari ufise imva ya Methodiste ariko umunsi umwe Yesu yazutse ava hari yava ku Mana yo muri kahise aja ku Mana nzima yubu ibaho ibihe bidashira ikintu kimwe cyarashitse kuri kijya gitondo cya pasika acyari kidodo ikidodo gikwije igihe bamufata bakamushira mu mva bagashiri ishashara hejuru yayo ari kigiga saha yaseruka igihiga saha yashika yagumye hariya kanya gatoyi nibyo yagumye hariya muri iyo minsi itatu y'amajoro atatu ariko muri icyo gihe yacashinzwe ibyanditswe byavutse haleluya akugi hao yavuze ati samburu y'umubiri maze komosugira gatatu nzowutsura rero nta kintu gishobora kuzibira ico canditswe gitegerezwa gushitswa kandi ryo shashara ryaramenwe amazarazuka wahundi Yesu asubira kuba muzima ibihe bidashira kandi hafi imyaka 1900 canke nkumbure no vuga 1400 canke 5 amashengero ya mwugara ni inyuma ariko yavuze ati bizoba mu misi yiherezo nuko Imana yagize na kimwe kizobihagarika ariko hageze ku kagoroba hazowe muco ibikogwa nkora namwe muzobikora ku kagoroba hazowe muco Nao mwoshira kudushashara tungana kuti mani tsomenu akashashara kose yamenya akashashara kimba yamenya akashashara kakutsima yamenya akashashara kurufu yamenya akashashara kimba matsara tsuki byebitashira hanyuma tsindwa imva urupfu ikutsimo ara haguruka ubuzira heretsa tsinde imforo pfokodzi imva nikino chose chakozwe no muno chari gihari kugira ngo yerekane ko yari imana kandi ko idashobora akogaranikwa kure yabantu akunda Imana ibihe byose nta kintu na kimwe gishobora kumufata imva ntiboshi ntibashobora kuyimba gose bikuye ikuzimu ntiyashobora gushuha bikuye yo nta kintu na kimwe cyashobora kumufata yamenya agashashara kosa koresheje kajya agashashara gahambaye ekanoweri cyangwa isa agashashara kanoweri ariko agashashara ka pasika kari kashizweho kandi yavutse ati ikimenyetso nyene nambaye namwe muzocambara kandi kimenyetso nambaye kizokora ibintu bimwe nimwashigwa kikimenyetso kukunyizera ibikorwa nkora na wazobikora mbere azokora nibuta ivyo kuko jewe ngiye kwa data mbega ubigumiza mu gacere gute uzokora iki abantu bo bikoze iki woshobora utegezwa gufata ingingo yerekeye icyo ubikoza nivyo gose rero turabona nta gashashara kashobora kumugumya yarasohotse imana yamenya gashashara agashashara kimba yamenya gashashara kurupfu imena gashashara kakuzimu imena gashashara kimba mazi sohoka isohoka n'insinzi n'igiki cyabikoze kagashashara gahambaye kari muri we bashobora kwica umubiri ariko ntibashobora na gato kumena kajya gashashara imana yahayishengera ikimenyetso kijyagiye kidashobora na rimwe kurimbugwe guhebicabere yazanye seti igihe bica umuhanuzi umwe haca haza uwundi bagumye ibagumye bica ariko imana icyo gihe yahamagaye ikintu badashobora kwica n'impwemu y'insigabwenge n'impwemu yera bwite nishobora kwiyenda kandi nishobora gupfa ntishobora kwicwa izobaho ibeho yongera ibeho kandi kukariho tubayeho hamwe nawe kuko utwadomwe iki kimenyetso mu mubiri w'umwami Yesu Kristo nta kuntu nta buryo bwo kumu bwo kurimbugwa ntashobora gupfa ariko afise ubugingo budashira amena ugutabagura guhambaye ku Imana kutwo dushashara kandi yamenaguya kandi gashashara ngiye kuvuga ngaha kaboneka hariya mu kuvaya ariko sindonke umwanya wo kujya mu byanditswe ariko kaboneka hariya mu kuvaya igihe umuntu yacumura maze akitandukanya no kuba mu nyonga y'Imana kandi yaje gusenga Imana hari igihuzu cyari kimanitse hagati yahera hahera na hahera imbere hahera hahera hari ubwiza bwa Shekina ntibyari byemewe kwinjira hariya ntibyari byemewe no kuharaba kandi umuntu yinjiye hariya ategerezwa gusigwa rimwe mu mwaka yambaye neza ashyizwe kamaraso amaraso mu kiganza ciwe amaraso mu mubehe yo gucucagira umutemere wo guhongera ku bwiza bwa Shekina bwaba buhambaye cyane gushikaho yasize y'inkoni yiwe ge kimwe yasohotse yabonye yasize yatazanye inkoni yiwe kandi igihe yagaruka icyo kintu cyari cyamaze kuzana ubuzima cyari cyashuritse kandi amashuko yariko ahantu yari ariko ahantu hose kuko yari imbere y'ubwiza bwa Shekina ariko hariho igihuzu cyari ikimanitse hagati hariya kuko hari icyaha ku bantu ariko yo mwene data uyu munsi igihe cyacu cagizwa cy'amaraso ya Yesu Kristo imwe mu y'Imana yaratabuye agashashara kuva hejuru gushika hasi maze igaruka no muntu ntiyamujyanye kure y'inyonga y'Imana gusa ariko yamugarukanye mu bwiza bwa Shekina mu nyonga y'Imana uko we ubuzima bwiwe bwapfuye Yesu bupfuye Yesu yavuze ati namba bakoze ibyo ku giti gitotaye bazokora iki ku giti cumi kandi namba bamukoze ibyo ari giti gitotaye gifise ubuzima bizocura iki ku giti gishaje gisanzwe cyapfuye kitagira ubuzima murabona ubu igihe uburake bw'Imana bwisutse ni guti giti gishaje gisanzwe gishobora kubyihanganira igihe giti gitotaye cara na honye icyo giti gitotaye kandi yakirungitse ikuzimu uburake bw'Imana bwasutswe kubera kugambarara akwica yarungitse giti gitotaye izokora iki mu giti cumi gihe izogikubita namba umugororosa akira bigoro bigoranye abanyabyaha n'abanyaki bazogaragara hehe ujya muntu yanki inzira ujya muntu azi neza kuruta ujya muntu yamuhishuriwe kandi yanki iminsi yose kugendera mu nzira y'Imana ni giki kizoshikira uwo muntu nibiki bizoba ego yamenya gashashara kadushira kuri bwiza bwa Shekina kuki cyacari cyakwe ubu rero ikidodo n'ikimenyeso cy'igikorwa cyaheraherejwe kandi turaze yuko ikidodo nkuko woshize ikidodo ku container yemwe baru barashiramwo ibikorwa byose hanyuma bakayuzuza ibintu byose hanyuma bakayishirako ikidodo gushika aho igeza hija ikidodo n'igikorwa cyaheraherejwe iyo wanditse urupapuro hanyuma rugashigwa ko ikidodo mu mpera ntigoshigwa ko ibikidodo rutarahera rera maraso y'impene n'ibimasa n'ibindi niyo kuraho icaha ariki gihe ibi byarangira ikaruvariyo ivyo byarakuye hicaha ubu mwitegereze kandi mwitongo rya Eden mukubatsa abantu kugaruka kuri ico giti Imana yashitseho mu marayika nk'ikimenyetso afise inkota iki kicanu hose mukurinda ico giti rero ige yasenga amaze akamanuka rero mwibuke ninde yari kuri ico giti ninde yari ico giti Yesu yari Yesu igiti carapfuye yari nyoko wawe yakuzanye ngaha mu buzima busanzwe Kristo ni ukuvuka biciye mu buzima bwa mwema ababaho bose biciye mu mugore barapfa icavyawe cyose n'uwo mugabo kibaho kizananye cyose mu mugore ni bisanzwe kiza nanye cyose n'uwo mugabo ni icamwe musu uyu mugabo ngaha urya mugabo Kristo Yesu kandi niwitegereza ico giti kirarinzwe ntigishobora gusubira inyuma kubera tashikanwa na rimwe ribereye gukura icanku nuko rero igihe baza gusenga ubwiza bwa Shekini bwari hirya igihuzu bumatanishijwe ishashara buri kuri yabo bwari bumatanishijwe ishashara kure yabo kuva mu itongo rya Eden ariko ku munsi wa Pentecoste mwene data igihe Yesu yapfa hari karuvariyo matse arangiza igikorwa nta muntu yugaraniye hanze yugaraniye hamwe n'umuntu bwiwe kandi ubu twarashizwe k'ikimenyetso kandi twugaraniwe mu nyonga z'ubwiza bwa Shekina ntitwugaraniwe hariya gusa ariko twugaraniwe hariya kubw'ibihe bidashira amena yo ndakunda ivyo twuganiwe hariya rero ico nico kimenyetso cy'ukuri cya Pasika kuko muri mwe mu mwe twese twashyizweho ikimenyetso ngo tube umubiri mwuvuga ati mbega mwe mu yera ni kimenyetso abanyefeso kane ku mirongo mwe tuvuga ati kandi ntimukabaze mwe mu yera yabashiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucunga ico nico kimenyetso cy'ukuri cy'inkomoko cya Pasika cyerekana ko icyaha cyarishwe ku bwanyu nuko Imana yakwakiriye kandi ukaba waradomu iki kimenyetso muri Kristo ku bwa mwe mu yera icyaha acyarakuwe ashashara kibihe bidashira karaheraherejwe rero turi abazuko bumbega n'ukubera iki dushobora kugira ibihe nk'ibi ku bintu by'Imana kubera twazuwe abo yamenye mbere yarabahamagaye yarabasindanishije abo yatsindanishije yabahaye ubwiza nuko rero turi ubu turabazuke basosa tarabe inyuma twinjira imbere yo murabona si ugushigwa ikimenyetso hanze uko ariko ugushigwa ikimenyetso imbere yo mana we iyo bishengero ryoshobora kubibona murabona ntidushigwa ko ikimenyetso inyuma dushika ku ikimenyetso imbere icyo gihe icyo cyaha cyari kizire imbere y'Imana kandi nta mpongano yari ihari yo kugikura ko twarugaraniwe kure yacu nuko igihe cyatanta mugwamwo kubiri hanyuma kujya kajya gashashara akaramenye kubwishikanwa ryo ryakuraho icya ku bwacu ubu tubatirizwa muri we kandi tudomwa ko ikimenyetso muri we turabazuke ubu bazutse kera ni gute ubimenya bibiliya nikivuga amena turabazuke ubu twaduganye nawe mu itsuka rya mwema ijambo kugira muzima risiguri itsuka uko n'ukuri twaramaze kutsuka ubu nyene twicaye hamwe mu bibanza byo mu ijoro muri Kristo Yesu tunezerana wagashashara ka Pasika amena akona gashashara kukuri ka Pasika kimana tuba uko gute uko muri mwe mu mwe twese ariho twabatirijwe ngo tube umubiri umwe dushizwe iki kimenyetso ibihe bidashira duca tutsuka rero muri mwe twatuse tuva mu biki mu buzima bwica twari ubwa mbere abanyabyaha kandi twakunda ibintu byinshi rero hari abantu benshi bavuga ko bazutse ariko ubuzima bwabo bukerekana igihushane ubuzima bwawe bwerekana uwo uriwe muzo bamenyera kuvyo bamari niko Yesu yavutse iyo niyo mpamvu tudashobora kwigisha umuntu kuvuga mu ndimi hanyuma tuvuge ko yaronse mwemu yera nitwizera ibyo nta cyanditswe cyerekeye ibyo oya mugenzi abantu bavuga mu ndimi hanyuma bakabandanya babaho ku nk'isi hamwe n'abagore bavuga mu ndimi hanyuma bagaca imishatsi yabo bakisiga amarangi fyu nushobora kuvuga ko uyo yari mwemu yera oya n'ukuri oya nta nkeka haba namba umugabo wanywe amatabi hanyuma akaca hanze hano maze akabana n'umugore w'undi mugabo avaha ahaca hariya uvuga yuko yari mwemu yera eka oya muzo bamenyera kuvyo bama igiti kibi n'igishobora kwami byiza kandi igiti cyiza ntigishobora kwami bibi twadumbwe ikimenyetso namwe mu yera gashashara kukuri kimana ka pasika twashizwe ikimenyetso mu mubiri wa Kristo ikimenyetso cibiye bidashira tari ikimenyetso cyakanya gato ariko ikibihe bidashira akandi rero uwo muntu aronse ivyabazutse mu bapfuye avuye mu buzima bw'icyane ibiki imwe mu yiwirahinduka ibyifuzo byiwe birahinduka ubuzima bwe burahinduka aba icare mwegisha kandi aja hamwe nabandi bantu nkuko turi muri kino gitondo dugusengereranira hamwe no gufashanya guterana intege no kwicara mu bakoraniye mu bibanza byo mwijuru muri Kristo Yesu bashizwe ko ikimenyetso namwe mu yera kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukabuhishanijwe na Kristo mu mana niki jambo rivuga ico ni canditswe rero murabona ko twashizwe ko ikimenyetso n'agashashara ka pasika gashashara ka pasika kizuka kemeza ko ubuzima bwiwe nivyo yavuze byarukurire dusanga ari gikorwa gihera hejwe n'igikorwa cyuzuye kuzuka kw'Imana n'igikorwa agikwiriye mwe mu yera n'agashashara k'Imana kugikorwa gikwiriye rero rero tuza kuri Kristo ikintu cy'ambere dukora dutsindanishizwa mu kumwizera igihe tubikoze rero dutahura ko twacumuye duca dusaba imbabazi kutweza ikatwoza ubuzima bwacu bw'icya Martin Luther gutsindanishizwa ubutumwa bwiwe maze haza Wesley n'ukwezwa hanyuma rero igihe ibyo biheze maze ishengero ryewe rigatungana niki gikurikira igikorwa gihera hejwe igikorwa gihera hejwe n'ikimenyetso cy'ishengero ryaramaze ryamaze gutungana nko muri piramide mwitegereze inoti y'idolari rimwe nama nabivutse ko sinzi nimba no bamaze kubikora ha mwikoraniro canke sindigira murabona ku noti y'idolari rimwe byitwa ikidodo gihambaye none ni gute mu ushobora kuvuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika bashobora kwemera ko hariya muri Egiputa bafise icyo kidodo gihambaye hanyuma inkukumi kaba iri ku kidodo cha leta zunze ubumwe za Amerika ku rundi ruhande kuko botegerejwe kukigira ikidodo gihambaye ico kidodo gihambaye kubera nimba muvyiheza neza inyuma hejuru kuri piramide hari hibuye ritoye kandi ryobuye ritoye nibuye ry'agasongero kandi ryobuye ry'agasongero ntigigeze rishigwa kuri piramide haruguruye nimba warigeze kuhaja hariya kubwo ubuntu bw'Imana ndamaze gushikayo rero nta kintu kiri hejuru y'ivyo piramide niki Enoki yayubatse imbere y'umwuzure cyari cibutso iyo niyo mpamvu itigeze isenyuka cy'umwuzure nta kintu cyayisenyuye kuko yari cibutso ubu nimba mubibona hasi ni hanini ya hanyuma rero ikaduka yaga hanyuma kandi kaga hanyuma rero igashika ku gasongera ico nico cha ruteri ico nige cha ruteri gatsindanishirizwa no kwizera mu ishengero kwezwa hanyuma umubatizo wa mwemu yera ari kuko ukwiduga ku gasongero irabandanya mu gihe cha ruteri mu gihe cha Wesley mu gihe cha Pentecote ariko igihe irenze igihe cha Pentecote ibandanya yaga kugeza yishikaho amabuye yose asongoye nk'ukwembe apima matoni na matoni hariya hejuru ni gute bayashikanye hariya hejuru iryo nibanga ku muntu ariko bafashe urugwembe barukaba akarucisha hejuru hanyuma iraconze cyane kugeza aho udashobora kwinjiza urugwembe mu mwanya wogiye mwisima uko niko aya mabuye yashizwe hamwe mu buryo bushitse kandi rero igihe rino buye ryagasongeraho ayo yandi mabuye yafatana nkuku yinjira namwo mu makona kugira ibuye ry'agasongero rizotse neza ryinjira neza muri yo nta nyundo rizokenera rizinjira neza rero iyo nivyo Imana irikirakorera ishengero uyu munsi ryavyo irikirakarisha abantu bayo kandi batunganya mu buryo butunganye kugira ngo igihibuye ry'agasongero rizoza rizobere mu nyubako hamwe n'ukuzuka ku kintu cyose ishengero ryaduze ibuye ryaka ryo kunengesera ubu twicaranya ahantu ho mu ijuru hamwe na Yesu Kristo rero turatahura ko Yesu umubiri wa Yesu wavuye mu kuzuka rero turazi ko bibiri yivuga amajuru atatu turabizi ijuru rya mbere ijuru rya kabiri hamwe n'ijuru rya gatatu ndizera ko ari Pawulo yajanywe mu ijuru rya gatatu hanyuma abona ibintu atemererwa kuvuga kuri ibyo rero ijuru rya mbere ryitwa mu byanditswe nk'ibicu mu yandi majambo hasi hano ku kimenyetso cyo ku isi rero gihe uko gusigwa kuvuye hejuru mu bicu kumanutse mu ishengeraho na hantu ho mu ijuru hanyuma ijuru rya kabiri rifatwa nk'uburyo bwo gukora kw'izuba hanyuma ijuru rya gatatu riri kure y'ibyo rero turimvura itegereze ibi akanya gato rero Einstein yemeje kubw'ubushakashatsi k'ibintu bibiri byari biziye hamwe nka kujya imiduga ibiri iba iri kwiragenda mu ibarabara kandi namba iriko iriruka cyane rero yotegerejwe kwiruka cyane nk'ibirometero murayi muri yarite ku masekonda kandi nzotegerezwa kubisanya kandi ntizitere umuvurungano mu muvuduko wobikoze wobikoze imwe igacha mu yindi hatabayeho kuyikoma rero ubu asangwa wo kwitegereza nari mpagatse hano mu kanya gato ku musozi Palmare muri California kandi nabonye rugagamisha ishobora kubona imyaka miliyoni 120 y'umuco wo mu kirere rero iyumvire cy'imyaka miliyoni 120 y'umuco wo mu kirere n'ibirometero bingahe umanuka murabona ariko yamara ijuru riri ku birometero miliyaridi y'umuco kure y'ivyo gushikaho bigoye kwiyumvira ko mbega twoshikaye gute n'urugendo bizoba ari nk'ivyo yumviro birihuta bizonyaruka cyane namba yo kwiyumvira ijuru uko ni kuzoba n'ingoga Yesu amaze kuzuka yaciye mu mpome no mu miryango maze arahagarara hanyuma afungura ifitetse nowe haleluya umuvuduko fumu buzima buzova muri uyo mubiri turi mu nyonga z'Imana hariya turabiza tanke kandi ibindi turi mu buryo bwo gukora akwisi turi mu gusezera hano mwene data yoho mana we mbega igihe twari ko turavuga rya joro rinda Aburahamu n'uruvyaro rwiwe inyuma yiwe iby'Imana yerekanye biciye muri Aburahamu ukuntu yatsindanishirije Aburahamu igice cya 12 cy'itanguriro no kuri ibi aha hefu igice cya 16 ukuntu yemeje isezerano biciye mu kwezwa ku murongo wa 17 mureke yonke ibere giwe bimutuma ronka mwemu yera cyangwa bimushire mu mwanya wiwe nk'uko mwayumvise nigisha ubutumwa ni mu mwumvire yasohokanye Aburahamu hanyuma hindura izina kuva muri Aburahamu rihinduka Aburahamu amuha igice cy'izina giwe Elohimu rero twarabibonye nyuma y'ibyo yiyeretse Aburahamu rero ku rubyaro rwiwe rabo ukuntu yagize urwo rubyaro muri ubwo buryo nyine urubyaro rwa Aburahamu ruzana na mu gutsindanishizwa ukwezwa mu batizo wa mwemu yero kugaragara ku izina giwe guhishurirwa kuwo ari uko guhishurirwa n'ukwande Yesu Kristo umubatizo mu izina giwe n'ibindi nk'ibyo uko guhishurirwa kugabanganya izina n'ishengero giwe abahamagarira gusohoka none yakoze iki muri iryo shengero nyene yahamagariyemwo izina giwe izina rya Yesu yakoze iki yagaragaye mu ishusho nyene imwe yiyerekeramwo Aburahamu yashoboye kurobanura imwe inyuma yiwe murabona yagaragaye muri rya zina nyene muri cya kintu nyene muri rya shusho turi kwiherezo giza rero yitegereza ibyashyitse igihe yakora ibyo icyo nicyo kimenyetso yahaye ishengero imbere yuko habaho amahinduka ku ishengero kuri Aburahamu na Sara rero igihe umumarayika yavuga ibibanga umugore y'ishengero yaserukiye yabyizeye bigora yatwenge mu mutima gusa murabona yarafise imyaka 100 byaramunaniye kubona nawe hanyuma Aburahamu nk'umugabo n'umugore uratahura ibyo ushatse kuvuga ubucuti bwo mu muryango nkumbura imyaka 20 imbere rero bari barapfuye muri ubwo buryo Sara Aburahamu yari yarapfuye inda yara Sara yari yarapfuye neza na neza aho ariko habaye iki nibiki byashitse yavuze ati ni gute noshobora nshanje nk'ubu kandi umwami wanje ntitwari byarangiye muri ubwo buryo haciye imyaka myinshi twararangije ntibyari gushoboka kubwiwe ntibyari gushoboka kubwanje ni gute nari kubikora kandi yaciye atwengera imbere muri we hanyuma umumarayika yavuze ati ni kubera iki yatwenze ni kubera iki yiyumviriye mu mutima wiwe kuki yavuze ibi ubu yitegereza icyo cyari kimenyetso cya nyuma imbere yuko ikintu gishika kuri Sara na Aburahamu rero narigishije hane gihe kimwe kandi narababwiye ko Imana yatumye basubira kuba inkumi n'umusore mu kubyemeza yaramanutse bafashe urugendo ruto nyuma yamanutse Gerari na Abimeleki urya mwami w'Abafilisitiya yakundanye na Sara kandi yashaka kumurongora kuko yari yasubiriye kuba inkumi nzizi noboye kandi tegereze yategerezwa gukora ikintu yategerezwa kumuhindura ntibigize inkumi n'imisore we nawe ntiyabikoze kuko iyo babikora cya kintu nyene cyari gushika murabona bari kutsa bari muri kuko yaramuro yamurongoye igihe yari akiri ku myaka 13 kandi yari umuhungu w'umunyaba yabaga kandi babanye ubuzima bwabo bwose badafise abana iyo abacharika iyo abicarika rero bari gukora icyo kintu bugira kandi ariko yategerezwa gukora ikintu gitandukanye yategerezwa kubahindura kugira baronke uyu mwana w'isezerano umwana w'isezerano bari bagiye kuronka ariko bari bagiye guhindura uburyo bwo gukora bwabo hanyuma abasubiza mu butomaza arabahindura kugira ngo baronke uwo mwana agiye gukora cya kintu nyine ubugira kandi nyuma y'ibyo kandi mwibuke nyuma y'icyo kimenyetso okimaze kugaragara kuri Aburahamu n'umuguwiwe rero ikintu gikurikira nivyo impinduka murabona rero twabonye byose biciye mugu asindanishirizwa kwezwa kubatizwa na mwe muyera gushira umuhongo nibimenyetso nibitangaza byiwe kuba munyonga hiwe kumenya ivyumviro byo mu mutima no kubandanya ko yavuze ati nkuko byari bimeze mu gihe cya Sodomu ko niko bitsogena no mu gihe cy'umwana w'umuntu turabona ko ivyo biriko birashika ubunyene hakurikiye iki uwo mubiri guhinduka rero byerekana yuko ivyo turondera umwana twiteze icyubahiro nivyo ntidushobora kumusanganira muri iyi mibiri nimba duhinduwe dusubira akuba imisore n'inkomi ntidushobora kumusanganira kuko dutegerezwa kumusangana mu kirere hategerezwa kuba ikintu cyakozwe kirenga ikirenge kuduhindura tugasubira kuba imisore n'inkomi dutegerezwa guhinduka tukajanwa mu kirere kugira ngo tumusangane kandi igikurikira kizoza ni ukuzamugwa kwishengero no guhindura umubiri wabera basinzire guhura n'umwami Yesu mu kirere yo ugwibutso kwa pasika abashizweho ikimenyetso na mwe muyera rero ku irembo rya Edeni umuntu yugaraniwe kure y'Imana kuri Pentekote umuntu yugaranywe hamwe mu mana kubw'ibihe bidashira ntiyinjira canke ngo asubire asohoke burundu ha ari hariya kuneza murabe mwe mumwe twabatijwe mu mubiri umwe na mwe muyera nivyo rero twashizwe ku ikimenyetso kugeza gihe kingana gute kugeza ku munsi wo gucungurwa kwawe ntabwo agisohoka mu bintu by'isi kuko mwapfuye kandi ubuzima bwanyu buheshije mu mana biciye muri Kristo mwashizwe ikimenyetso na mwe muyera yo mbegi ndise cyiza cyashizwe ikimenyetso muri Kristo namwe muyera rero Yesu amaze kuzuka mu bapfuye umuntu yongeye guhatirwa gufata ingingo ati yazutse cyanke ntiyazutse kandi bakoze iki bakoze cya kintu nyine bakoze muri kwa rubanza kwa gashinyaguro politike n'ishengero hamwe kubera ko abanya politike n'abadayimoni n'abanyamadini bagiye hamwe nk'uko babikora icyo gihe gusa nk'uko bagiye gukora mu gihe kizoza kandi bakabikora ubunyene politike n'idini ahabu yari w'umusore mwiza ariko yarongoye Yezebeli simvuze ko perezida Kennedy atari umuntu mwiza ariko yarongoye n'uburyo bwo gukora bwa Yezebeli sahabu yabikotsi ahabu yabikotsi ariko Yezebeli yitwaza intebe y'inganji yabigenzura nibwo buryo bwo gukora kwa Yezebeli bugiye kono n'ibintu nga ategerezwa gukora akubera ko yamurongo yategerezwa kubyakira ategerezwa kubikora yarongoranye nawe yo mana we abantu ntibashobora kubona icyo ibyanditswe bikora nimushobora kubona aho duhagaze hano mu minsi ya nyuma rero murabo umuntu nyuma yo kuzuka urabona ko ugwa rubanza gwa gashinyaguro gwashikirijwe ishengero uzica ishengero ryakoze none byagenze gute gihe abo basirikare bagize ubwoba bagahunga ishengero rya haya kazi abo basirikare maze bahabwa amahera kugira ngo baje kuvuga ngo abigishwa biwe baje mu ijoro baramujana rero ndashaka kubabaza nimba bigishwa baraje mwico bakamujyana kuko batatwaye ikanzu yari yambaye nimba byari bisuma bakiba kuko nabo batatwaye ikanzu nayo ariko umutamana waraho nyene bamwe n'igitambara cyari mu maso hiwe umutamana wari hejuru ya hari mubiri wiwe gusa yiyambuye byose acaca hejuru arazuka nta kintu na kimwe cyahungabanye kuko nkuko yari yashirizwe kuko yari ajyamye kujya nyene niko yari yavuye mu mutamana amena muraba ari ku rubanza rw'agashinyaguro bugira kandi birego rw'ibinyoma kubera iki bahatiwe gufata ingingo umuntu yategerezwa gufata ingingo ishengero ryategerezwa kuvuga riti yazutse mu bapfuye cyangwa ingo ntiyazutse mu bapfuye amena yo reka twumve ibyo twumva ngaho ubu shira mu ifashanyo yawe yo kumva muri mwemu menya yuko bigeze kuri cya kintu cy'inyene abagabo bagerageza gukurikira nk'intama zacu bakavuga bati nigeze kumva n'amashengero abitwa ishengero rya Kristo bavuga bati nzotanga amadolari 1000 ku muntu wari we wese ashobora kwerekana ibimenyetso bimwe byerekana ako yazutse cyanke umuntu yakitse najanye n'abaganga kandi ntibari no kubyemera kubera iki bahatirwa gufata ingingo bashize ho kashe hanze hamwe na Kayini hamwe n'abayoboke b'amadini shengero rito ry'Imana riri muri bake ariko igihe cyose rigende uko ariko go babajwe guti iyo myaka 500 y'ibihe by'umwijima bavuze bati ishengero ry'abaroma nivyo ishengero ry'abaroma ryabanje kuba ishengero ry'abapanekote kristiya katolika ryaruko ryatanguriye kuri panekote ariko rero ryashaka kugira idini nimba kandi rino shengero rya panekote ryo hagaze iyindi myaka 2000 ryobaye ribi gusumba abakatolika ubu bariko bagera kure muri byose hirya yejo nabajijwe ngo woja kuvuga ubutumwa ushitse aha hantu ko abagore ku bagore bisize ko badategerezwa kwambara ikabutura ko badategerezwa kwambara ibi bintu navuze nti ntumbaze rero ya mugenzi ntusabe kuza ubwigisha mbere baravuze bati wewe bikuraba kiki navuze nti igikorwa cy'umwami kandi ndi kubyerekeye igikorwa ciwe ni kuki n'ukuri neza na neza neza cyane rero navuze gusa ibyo ubikorera iki si ibindi bintu byo kuvuga navuze ntego ariko nibareke kubabikore hanyuma tuzoganira ku bindi bintu murabona reka dushireho urufatiro ico nico kibazo gihari muri ko muragerageza gusimba muja hejuru ni yingazi kandi mukuye kuja munsi yayo murabona mutangurira hasi mwiyeza hanyuma mugatangura neza niho dushobora kubakira kuri cyo nayo ubundi ntushobora kubaka kubera yuko intango yose tubake ku mabwirizwa ya Kristo zohenuka kandi bibiliya ivuga iti nigisesema ko umugore yambara impunzu z'umugabo ntibyahindutse na gato kuko Imana ntihindagurika n'uhoraho kandi ibyiyumviro byiwe ni bya bindi nyene ejo hahise nuno munsi mwemu yiwe ni ya yindi nyene ejo hahise uyu munsi ni bihe bidashira ibikorwa byiwe ni bya bindi nyene ejo hahise uyu munsi ni bihe bidashira gucungura uyu munsi ni bihe bidashira kandi aracari wa wundi nyene ejo hayiso yo munsi nibihe bidashira ntushobora kubica nino uburyohe bw'umukate bwumvikana iyo ufunguye turabitse sivye Imana yavuze ko ari uko bere umuntu byamubere gufata ingingo baba hatiye gukora iki ubwa mbere mu minsi ya Kristo baba hatiye gukora iki baba hatiye ubwa mbere kumwemera yaberetse ikimenyetso ciwe agashashara kiwe yari Mesiya yabigaragaje gute mu gukora neza na neza ibyo Bibiliya yavutse yuko yokotse ka yari umuhanuzi kandi yarenze ibyiyumviro byabo kandi bavutse bati ni dayimoni yebeze buri bategerezwa kugira icyo babihisemo ntibashobora kubyihanganira ukundi kandi nta na rimwe yaba ishengero rya Pantekoti cyangwa rya Batisti cyangwa rya Presbiteriano mwe muyera Kristo yarazutse kandi ari mu ishengero kandi bavuga bati uyu mugabo wabatiza mu izina rya Yesu Kristo yizera yuko udategerezwa kuvuga mu zindi ndimi ku bwamwe munyera ibintu nk'ibyo kibyo atari gishinga naye cya mbere yizera yuko abagore bacu bose bagira imishatsi mu buryo nk'ubwo nibaza yuko ataho bihuriye navyo none ni gute Imana yo bigaragaje nk'ukuri ni murabaho biri baransi byo kuba ari yari Mesiya igihe yabemeza yuko yari Mesiya byabaye ngombwa yuko bavuga ikintu runaka nkuko bameze n'uyu munsi barabihakana kandi ntibazobishigikira hanyuma bakabikura kamaboko bategerezwa gufata ingingo nta nzira iri hagati turi mu gihe cy'iherezo umuntu ategerezwa ko byakira canke akabihakana mutegerezwa ko byakira canke mu bitero umugongo Amerika itegerezwa kugira iki bivutse ko Abraham Tabernacle kigitegerezwa kugira iki bivutse ko abapanekota abametosi bategerezwa kugira icyo babivutse ko hose bategerezwa kugira icyo babivuze gutegerezwa kubyakira canke kubyirengagiza Imana yaremeje ijambo rya yagaragaje ibimenyetso byayo ishigikira igikorwa cyayerekana neza na neza icyo ari ku mugaragaro yuko ari Imana Yesu yavuze ati nimba nakora ibikorwa bya data rero ntimunyizere nibyo ariko nimba nkora ibikorwa bya data rero mwizere ibikorwa nk'uko murabona ntibashobora gutora ikintu na kimwe muri ibyo kubera yuko ariyo none kuki batabyakira ni kubera amadini ntibashobora kubyakira rero bahatiwe kwigaragaza kandi muri ohiyo haraciye iminsi mike y'amashengero nyine yanterera umwaka uheze kubera yuko nayavutse ko hanyuma nkerekana yuko atari ukuri nta na rimwe muri iyo uretse ishengero rimwe mene data Silvan twakorana navutse nti ndacyafise cya kiganza ndacyafise cya kirenge ndacyafise bwa butumwa ndacyafise mwene data Brand ndacyari mwene data Branham ni iki kitagenda neza iwanje si jewe mwe mugera aracavuga mwe mugera aracakora bya bikorwa nyina aracabigaragaza ariko murabiha murahatirwa nivyo barahatirwa kandi mwe mugera arahamba yamanukira hagati muri bo kandi avuga amajambo hanyuma avuga ibyo yari yavutse hanyuma baguma Murabe ngaha muri California uwundi munsi nibaza ko nshobora kubibona ngaha bari biri ngaha nari mu nzu y'uburiro bwi Frickstone ko bwifunguro ryo mu gitondo hanyuma hari ya mwene data w'umubatisti inyuma yuko nari impejeje guca amashengero mu bice ndababwira ukuntu bakora ikibi nibintu bakora banki imana wo mwene data w'umubatisti yaraje ngaha ugira ngo angumbire no gusenga rero ge yabikora yatangwe kuvuga nko mu ndimi igihe rero yari umubatisti ntacyo yarabizi ko amaze guheza yavuze rero umugore yari inyuma hari ya Louisiana mu Faransa kazi yavuze ati ni kwa rurimi rutamenyekana cyari igifaransa kandi nga hari hica yuwundi mugore wo mu Swiss Louisiana havuga igifaransa naragiyeyo yavuze ko yari yabisobanuye neza ngaha haje umusore yari yaciye hari ya sinigeze ndamubona nta numwe yigeze amubona yari umusobanutsi w'igifaransa akomoka mu ishyirahamwe ry'aba leta z'umwe ry'amaleta yunze ubumwe yavuze ati neza neza nibyo niko navuze rero uyu mugabo avuga kandi murazi uyu mugabo ndaca kuvuga izina giwe mu kanya gato gusa izina giwe ni hane ndaca kuronka irindi zina mu mwanya muto y'igusani batsa ko yanditse ngasi ndabizi biri mu runani rw'ijwi ry'abagweza atunga namba niyo bayabitabaruko ariko yoego ni vya Dan Hari rero ivyo sishobora kuyumvira ko rya mukinyi amareresi oyasi Moran Medaiki Jan Rosen mubyara wa Jan Rosen kandi yaraje matsara arangumbira kugira mvuge ko rero ngaya majambo yavuze ati ubwo butumwa bwoshobora gushikwa mu gitabo cy'ibyashwe Yohana yavuze ati nivyo yavuze ati ndashaka kugusengera mwene Tata Braname yarangumbiriye atangura kumvuga mu gifata kugura kuvuga mu gifaransa kandi nta na kimwe yarabitsi ko kandi ngo ubusobanuzi yabwanditse n'unku nuko ugwandiko gwari kwaje ishusho nibindi kwavuga ruti jewe Victor izina ry'igifaransa ndi mu Faransa nibindi kandi nari hari igihe ge Dani mu mwita gute Dan Horn yatanze ibi mu butumwa kuri mwene data Branham Genesis rya 11 1961 abakwiba barya amajana 89 North Kings Los Angeles mwumvirize igisomwa kuko wahisemwe inzira yaga ubu murabona ndatahura neza hari igice ntarinzi kuko wahisemwe inzira yaga inzira igoye gusumba ugende mwihitamo ryawe bwite nshobora kubitahura neza murabona uyihitamo ubwawe mose yakoze ihitamo giwe bwite ntiyategerezwa yakoze ihitamo giwe bwite ntiyategerezwa kubikora nanje sinategerezwa guca muri iyo nzira noshobora kora nk'inyubako nini ya hariya nk'abamwe muri bo noshobora kuba hose nko kumbonesha kurariko ninde yo nterera kugira ngo nsenye uwo mushinge nyene ariko ikintu kimwe sintekerezwa kunamira munsi y'ibirenge byo wariwe wese ikiretse umwami Yesu Kristo ivyo nivyo yego nigisha ivyo bibiliya ivuga sintekerezwa kugira inyumvikano n'amadini yabo kuko sindi umunywanyi wayo narakoze ihitamo neza nkuko yavuze hariya nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe kandi yahaye Mose ibimenyetso bibiri bivyemeza no kubigaragaza kandi Mose yakoze ihitamo giwe bwite murabona Mose yakoze ihitamo giwe bwite rero biroroshe gutahura ibyo murabona wahise kuko wahisemo inzira yake inzira ikoye gusumba wagendeye mwihitamo ryawe bwite ubu ngaho ubuye umugabo rero mwitegeretse ukuntu byanditse mushobora kubona ko byanditse mu majambo y'ikinyamahanga wafashe ingingo nziza kandi tomoye kandi n'inzira yanje Imana ishimwe n'inzira yanje niko yavuze kubera iyo ngingo ihambaye igice kinini yacijurukira kurindiriye ntiyari bwigere na rimwe yumva ibyirya yerekwa murabona yibi muribuka iryo yerekwa igice kinini yacijuru kurindiriye mbega ingingo y'ibwiza wafashe murabona rero ngibi kuva ngaha sintahura ibu bwavyo nivyo bizotanga bizotuma hazi insinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana sinzi ico bisigura ariko bizoshika birashoboka ko umunsi umwe mwihema ritoyi yicaye hariya hakurya azobimenyesha akubera iki sukubera yuko tutegerezwa kubikora sukubera yuko bwari gusa uburyo bworoshe mushobora kuba mugezweho mwotegetse abantu bose kubashimira amahera yoza avuye ahantu hose kubwira radio canke imbonesha kure n'ibindi bavuze ko bazobitora hanyuma babishyire ku mbonesha kure sinibaza ko bikenewe gufata ibintu by'Imana hanyuma bigashigwa ku bintu by'imbura kimaze byise sininzira k'ivyo bikorwa by'imigwi byo kugi ikintu kitari cyo sinibaza ko twomureka tukarindira Imana ni Imana yi yireke ibikore ko ico ishaka turabakozi dukorera gusa umwami dukorera gusa icy'Imana yavuze ari ku muntu hagati y'ivyo byose ategezwe gufata ingingo babaye bufata ingingo gihe Kristo yari hano ku isi kubera yarabemeje ko yari Mesiya nivyo kandi barafashwe mpiri none bamwita gute Beelzebuli umunyamareba rero kubwo ikimenyesa gasheshara ku pasika Imana yaravyerekanye ko yamuzuye mu bapfuye inyuma y'ivyo bintu byose yaramuzuye mu bapfuye Reri shengero gitirira kugira mwemuyera ikimenyetso cy'Imana nuko mwaciye mu rupfu mukaba muri bazima kubera ibintu bya kera bya arenganye bikaba byarabaye bishasha kuri mwebwe n'ikimenyetso cyera cyo kuzuka nimukimeze nkuko mwahora mwarahindutsa aho mwakekeranya ku ijambo ry'Imana ijambo ryose ry'ijambo ryaravuze muvuga muti amen murabona mwashikiwe ikintu kinaka mu buryo bwa mbere bwerekanizuke mwe muri imbere rero panekoti nyuma ya panekoti ge abo bantu baronka mwe muyera umuntu yasubiye gufata ingingo mbega bivuye ku mana cyanke si by'Imana bavutse iki nabazimiye n'ubusazi bari mu kuzazanirwa na Agripa yabwiye Paul ati ntukomeye mu mutwe kudakomera mu mutwe bisigura iki ubusazi None ni Paulo yavuze mu buryo bita ubuzimire nibwo buryo nsengamwo Imana yarafise ikimenyetso cha pasika ni ko yari giye haba ikintu kinaka ndanezerewe kuba ukuboko muri iki gitondo mu mutima ndababwiri nti Paulo kubera iki dutegezwa kwigisha ijambo rimwe Paulo yabategetse kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo mu gihe bari babatijwe mu yandi majambo yavuze ati naho umumarayika avuye mu ijuru iyo aba ari ubutumwa bunyuranye n'iri jambo arakavumwa yarigishije gukira indwara kuva koma yarigishije ubushobozi bw'izuka yarigishije Yesu Kristo wawe ndi nyene cyo hayise uno munsi n'ibihe bidashinzwe inkomezi n'ibitangaza byamwe byaramukurikiye mutegerezwa kugira ubutumwa bumwe kintu kimwe ntimukagire inyigisho za teoloji byagezwe bimwe bimwe nishengera ariko ubushobozi bw'Imana panekoti n'ikimenyetso kimwe kimenyetso cha mwe muyera ikimenyetso cy'ukuri cha pasika c'Imana niyo nzira y'umuntu nivyo nibwo bubasha bwanyu bwo kuvuka niyo nsinzi yerekana ko mwaciye mu rupfu ubu muri bazima kandi Imana niko igikorera muri mwebwe nkuko yabikoze hamwe n'umwami Yesu kubera niyo nsinzi yanyu ibi bimenyetso bizobonekera kubitsera nimugende mwisi yose nyuma ya pasika nyuma ya panekoti nyuma yuko ikimenyezo cha pasika gitangwa cyo kuzuka cyari ko ubuzima bwari muri Kristo yazutse akaza akagira ishengero ryiwe rizima kandi aba mu ishengero kugira ngo akore ibyo bimenyetso nyene ndizera ko bitabarengeye ndi nizera ko nabagumije umwanya munini ya kuburyo muti ntimuti ishimira ivyo nshaka kuvuga murabona ndabizi ko bigoye kuri mwebwe muhagaze ndabasavye minota mikeyi ni mu ugerageze hamwe na mwoba mu bishobora murabona nshaka yuko mutahura aha hantu bagenze nshaka ko mubona ikiri mu mutima wanje kiri hano kuva mu myaka 31 kuvaho nashiriye iri buye rito iyimfuruka hano mu mfuruka murabona hari ukuri nagerageje kuku uvugira hari ibintu bitandukanye byavuye muri uko kuri nivyo ariko niko byamye nari konsoma kuri Martin Luther yavuze ati cyari ikintu gitangaje kubona ko nshobora kwiyamiriza ishengero katolika ntihagira icyo ba icaba cyari ikintu gihambaye ariko ikintu gihambaye kurusha n'ukuntu yashobora kuguma nyemye naho hari ubushikuzi bwari kurikiye umubyuro wiwe uka akaguma hagaze mukuri kwa Bibiliya nimuvuga iby'Imana ivuga kandi ntimuvuga ikindi kintu na kimwe mugume gusa muvyizeye mugendere mu cemezo nyacu c'Imana taruko Imana ntiyavyemeza kariko tugume neza neza kuri ibyo nico cemezo ciwe amen ego mugenze ego mugenze ikimenyetso cha panikoti nico kimenyetso cy'uwizera ko yaciye mu rupfu ari muzima kubera yo ko yaronse umugisha wa panikoti agashashara ka pasika c'Imana kubwo umwana wayo yashitse kagashashara kamwe muyera ku mwana wayo wa mbere uko nukuri uko nukuri kandi yashitse ikimenyetso cha mwe muyera ku bandi bana bayo bose rero ivyo tubibona ngaha mu kwimatanisha gashashara ubu muri iki gihe kuko igihe cyiherezo cegereje hari nunga nategerezwa gukubita kubijanye n'abahungu abahungu ba Kayini hariya rero basunikiwe ahantu hatege bategerezwa gufata ingingo murabona biragoye kuri bo kubikora kuko babikoze bategerezwa guheba uburenganzira bwabo bw'idini murabona ni nako abafarisayo bakoze muraza abafarisayo bafashe ingingo kuri Yesu ingingo igihe yemeza yuko yari Mesiya kandi ge mwe muyera yemeje iyo nzira yitwa ubuzimire yemejwe yuko yari mwe muyera umuntu ategerezwa gufata ingingo ntibashobora kuguma batekereje ngaha rya joro nari nasotse nsengera umufaso nagwaye hariya mu bitaro kandi igihe namanuka numvise umuntu umwe asemera ati bere maze ndaba hirya no hino yari umwe muri bene data ngaha koranira ngaha Royce yari ahagaze hefo yanje hafi maze avuga ati umugore wa mwene data aragwaye wo kwinjira ukamusengera bere maze mvuga nti atanyeka narinje hariya kandi hariho uwundi mufaso yakutse hafi imyaka 60 aryamye hariya byasa nkaho yari umuhongo wiwe yari yicaye yohande maze kuvugana nabo akanya gatoyi navuze nti twoshobora tugiye gusenga yavuze ati ugara iyo rido maze ndavuga nti nibyiza navuze nti uri uruwizera yavuze ati ndi umu methodist navuze nti ivyo sivyo nakubajije navuze nti uruwizera nawe yavuze ati ndi umu methodist turi aba methodist ugara iyo rido gusa ntavyo nakoze narasenze uko byari kose kandi ndamusengera rero nasenze imana ngo imuha gakiza ariko nivyo murabona nturi umukristo nturi umukristo uri mu metodiste murabona nturi uwizera uri mu metodiste gishenga ntaye cawe bwite ekira bivuga imbabazi ubwigwa neza no kugeza he ushobora kuca kuri bibilia bizera kandi bibimenyetso bizokurikira bizera uri mu kristo ndo uwo mu metodiste ivyo vyerekana yuko utari uri mu kristo ndo widini gitwa ishengero rya kristo ivyo vyerekana yuko utari uri mu kristo kubera yuko uwizera kandi namba uwizera Yesu yavuze muri Mariko igice cya 16 ati ibi bimenyetso bizokurikira abakiri yagashashara ka pasika gushika ku muhero wese nibyo uruwizera kandi abantu baragobere ubu baragoberewe cha kintu kiriko kirakora kandi baragoberewe kucakira acanye kugicakira atanyeka kandi bariko babikora bakora iki bagicira kiteka hari kivyo ntiyashobora kubikora ko kera muri gihe cy'abapanekoti guko panekoti kirasubira inyuma neza kandi iba idini baza bariyunga muri cha kintu nyine bayivu bavuyemo panekoti yarasohotse panekoti sidini panekoti nimigendanire n'Imana ishire wizera ariko bakuye mu idini kandi bakoze cha kintu nyine bagwaniye gose gusohokamwo ikintu kimwe nyine igihugu chapa chaba igihugu na politike byakoze baje nga kubyimwitegembyo gusenga bavu ye munyigisho za mara ya wakera katolika kandi basubiye inyuma neza amaze kubwubo homye bwa politike abatoro umwe mu bagabo babo bakomeye umutunzi cyane yabaye umutunzi cyane kubwa whisky n'ibindi binyobwa n'umu uhumbye bw'isingene yabaye umutunzi cyane maze bamushira ku ntebe y'inganje ya White House maze n'ibikorwa bya katolika bijanye ivyo ntara mara na meza tandatu kandi yemeza yuko ari ivyo kandi shengero rya panekoti ryabaye idini kandi ryabise ngo abakanye kanye kandi basanzwe n'abagore babo bijanye n'ingene bakoze n'abagabo bijanye n'ingene bakoze kandi abapanikoti yigetse yigitse idini hanyuma ifata ijya mwemu isubira muri rya muri bijanye ne kuki kugira ngo ishengero ry'ukuri ry'Imana rishobore kwerekanwa mu bushobozi bwaryo no mu bwiza bwaryo utegerezwa kuvyize utegerezwa kuvyakira canke kubihakana icyo bara kumana biri imbere yawe kandi ntushobora kubihakana utegerezwa kuvuga ego canke oya nta buryo bwo kubiha kubivamwe ego mugenzi wego bitegerezwa nta hagati na hagati hariho isi yose itegezwa kuvyakira canke kubihakana nuko bimetse uyo mose ubu tubona ko inyuma ya pasika Yesu muri Mariko 16 yababwiye ati mugende mwisi yose maze muvuga ubutumwa bwiza n'ibimenyetso bizokurika kandi wa muntu we Imana rero yategetse icyo kintu ukuri abo bantu bategerezwa kubona ko abantu bari bafise ikintu kinaka kandi izo byamaze imyaka 363 inyuma y'urupfu kwa Kristo none ni iki kinjiye mu ishengero bari abakatolika n'ukuri kuzuye abakatolika b'abapanekoti jambo katolika risigura iby'isi yose ishengero ryose ni iby'isi yose rero abari abapanekoti none bakoze iki batangwe kuzana abagwitsa tunga guhindura abandi kubinjiza kandi bari bafise ivyiyumviro binini y'abantu kandi ubwa mbere murazi muri bibiliya twabonye mu nyigisho yacu igihe twigisha ibihe vyishengera ko Yesu yari yamubwiye imbere ko bishika nk'imyaka 200 ko ho baye inyigisho cyanyu ahubwo ko ho ko yoba yo bwa mbere ibikorwa vyiba Nikolayiti kugira ngo amaherezi ichi Ichi kinyigisho hanyuma riri gihe ibyo byakoze uko yavuze ati ibyo ndabyanka rero abapanekoti bakoze iki abapanekoti bashasha umugwi wabishura wabishira hejuru bara atunganije ishengero rya katolika bari giri dini rya mbere ry'ivyara ya rivyara yandi inkehwa zashizwe ku ruhande rumwe kandi nkuko nuko bimeze kuva icyo gihe ibyo byamaze imyaka 1500 kandi izo nkehwa zara korotse amena umuntu umwe yavuze uwundi munsi ati mwiyumvire ku ishengero katolika ku ntambara zihambaye zingana iki zigana iki yakorotse intambara zihamba yatankeka hamwe hamwe n'itegeko ku ruhande rwaryo hamwe n'igihugu ku ruhande rwaryo hamwe na politike ku ruhande rwaryo mwiyumvire kuri iryo kuri yo panekoti nto itarifise ikintu na kimwe kiretse mwe muyera ariko yararokotse na hano nyene iki gitondo hari kime inyamenya kizima ko rikiriyo kandi ko rizoba ibihe byose sidini abizera baba panekota bukuri uko nukuri rero inyuma ya pasika byarakozwe twaragoberwe no gufata ingingo umuntu ategerezwa gufata ingingo bitegerezwa kubikora ubu ndarungitse byinshi kuvyo babivuga ko ntavyo hagati na hagati kandi abana ba satani bazoshigwa ku kidodo muri ibi bihe bya nyuma ubu hariho igihe bibire yavuze kaho batari bafise ikidodo cy'Imana bose bafata ikimenyetso cha cha gikoko kandi turazi ku ikimenyetso cha cha gikoko ari kutizera ubwa mbere yemwe ni hehe mwovuga ki kimenyetso cha cha gikoko cyatanguriye mu itongo rya Eden kimenyetso cha cha gikoko rya ikimenyetso cha cha gikoko ni kidodo cy'Imana byakoretse mu itongo rya Eden neza na neza bikoreka muri pasika kukorofo ugwa Abeli kwa byaye Seti nivyo murabe Kaini yari umwana wa Satani yari umwana wa cha gikoko cha henda Eva mushobora kumwita uko mushaka yari umwana wa Satani none yakoze iki Imana yamushize ikimenyetso maze mwirukana imbere y'inyonga z'Imana nivyo kandi yamuhaye umugore atava mu mugabane w'Imana ariko yamuhaye umugore wo mu gihugu cha Nodi ikindi gihugu none dini ryakoze iki ryahevye kwizera kukuri kwa Pentecoste ge yashinga idini maze ritora umugore atari uwo mu idini nivyo neza neza ubu nico yakoze murabe ukuntu murabe ukuntu umugore umpandikoti yatangura gukora nivyo avuga nivyo akora murabe igikorwa ciwe kandi narindi neza na neza inyuma kandi ngerageza kugabanya rero iki kintu nyene yakimbukira ubwa mbere yagerageza kugishira hasi gukiniga kuko ya kinyuranye neza na nemeratsiye nkuko ovyari bimeze hari ariko yongeye kugoberwa gufata ingingo ategerezwa kubikora ategerezwa kubikora mana mfasha mfasha na bene data bazoba hamwe nanje mfasha mana dufashe kuba hariya twemye ntacyo bitwaye naho yoba amaraso yo mu maratiri kuma hariya ntegerezwa kugwana namba ntegerezwa kuganza nyongerereza ubutwari mwami iyo mbona mwe muyera wa Yakoro akorera mu bantu kandi akora ibintu bimwe ndazi ko ari wa wundi Yesu Kristo yazutse amen biba bihetse kubindaba murabona amen Mubaroma kane ku mirongo 45 kumpera ni Aburahamu avugwa yabohowe kubera ibigabitanyo byacu kandi yazutse byongeye kubwo gutsindanishizwa kwacu abanyefeso kane ku mirongo 33 mwemu yera ni agasheshara ka pasika cy'Imana kadushira ko ikimenyetso gushika mu bihe bidashira amen mwemu yera w'Imana dushira ko ikimenyetso gushika mu bihe bidashira yo muranezerewe muranezerewe na pasika muranezerejwe n'iyi migenderanire twadomwe ikimenyetso twaguraniye hamwe n'Imana hano hakabanga aguraniye hamwe n'Imana n'ubuntu bwayo twadomeka ikimenyetso gushika ku munsi wa gucongorwa kwacu n'agashashara ko kuri ka pasika dufise igihe ki ku mutagi saa 6:00 zibura iminota 5 murizeye twunamika imitwe yacu akanya gatoyi data wa twese uri mwijuru nacyo bitwaye ibyo novuga kandi yamara umuntu yotegerejwe kwizera iri jambo nkuko byanditswe ngaha ndasaba ko umuntu ariho hose yo kwakira ubu nk'ikidodo ciwe cha pasika imishunzo yo kuzuka bamenye ko bavuye mu rupfu baja mu bugingo aho uru rupfu rwagendera kera ubu ubugingo bufashe ikibanza cyago ndasaba kuja kwereka uruni rino ukuranira iki gitondo ukukiri Yesu ukuri umwe akora ibitangaza kandi urara cyakora kwa kundi nyene kandi bamenye nuko mpejeje kuvuga nkuko byemejwe kuri data Aburahamu uku kujya mu marayika yari hari yateye umugongo ikoraniro canke Sara kandi yavuga ibyo Sara yavuga kandi yiyumvira ewe ma twarabibonye kenshi twarabonye ukwemezwa gushira mu mwanya umwana gutanga kugutanga kwizina twarabonye ibyo bintu byose bishika mwami kandi turazi ko turi kwiherezo gihe yindi pasika beshi barahagaza amaguru bafise ibinyanya kandi dati ibyo nshobora kuvuga nti ibyo sigura ikintu kimwe umaze kuvuga akiretse bijanye n'ibyo uvuga kandi navutse ijambo ryawe rero data ndizera kuri Imana ija kwemeza iryo jambo ndasaba ku ubituronsa ureke mpemu wawe mwami aze hagati y'abantu maze atume ibi bigaragara ku bantu mu gihe imitwe yacu yunamisa hano hose nkumbure hari indwara ngaha nta gukekeranya nta gutoyi kuri ngaha ariko hariho indwara hagati mu bantu ndashaka akumenya nibangahe bari ngaha bo hanze y'igisagara bagwaye duzi ikiganza cawe kuva hanze y'igisagara yemwe neza bari hano hose ni byiza cyane murashobora kuduza umutwe ngiye kubaza ku buryo mushobora kubona abo hanze gisagara bose ntazabo hanze gisagara kandi sindabaze muduze ikiganza maze muvuge muti ndagwaye muduze ibiganza aho muri hose ubu kugira ngo nshobore kugira icyumviro rusange gucanganga neza muri imfuruka na hariya inyuma nibyo ubungi iki kibanza mbega uko nukuri nigishije namba ariko kuri Imana ifise inshingano zo kukurangura namba itubahirije ibi nta kuzuka namba ivyubahirije n'ivyizigiro byo kuzuka byerekana ko agashashara ka pasika koka atigeza apfa ariko ari muzima rero gucira kiteka ivyo koba ukugoro ukuru rero gucira kiteka ivyo koba kurogota kuri mwemo yera kandi ntibiharigwa rero namba mwemu yaraja kuza mu gikorane nari niyumvire ko nkumbure twohagurutse abantu gusa ariko ntidushobora kugira umurongo w'amasengesho murabe ngaha bararundanye gusanga abana batoyi bose kuri arutari n'ahantu hose ntidushobora kugira umurongo w'amasengesho ariko murabe nshaka kubabaza ikintu ariko mu kibanza kimwe gusa canka abereye hose icyarimwe arahantu hose none ni gute ntoshobora kubamenya kandi mwadugije ibiganza byanyu tutazinanye sishaka umuntu n'umwe wo mu ikoraniro ndabaraba hanyuma murabona ariko gusa abantu ku buryo muja kubona ako atari abantu bo muri kino gisagara mureke mwemu yeravuge avugerera amajambo yanje azoba ikintu kimwe kandi namba ari ijambo ry'Imana Imana izo rizigama ijambo ryayo rero mwibuka abapanekota bizera Imana b'ukuri bamye ari inkewa kandi n'umugwi w'abatwenga kandi bakekeza kandi abantu ntibiteguye gukurikira iyo nzira igihe bari abaruteriyani Imana yabahaye ugusindanishizwa kandi bari hamwe bari abatwenga hamwe no kuba abamaratiri ariko abaruteriano baraje bashinga idini nyuma y'urupfu rwa Martin Luther oya ruteri nta shengero y'idini yashinzo ya mugenzi ariko abantu inyuma yiwe bagize ishengero Wesley ntigeze ashinga idini nta nari oya mugenzi n'abantu babikoze inyuma yiwe kandi ubu inyuma y'abapanekoti barashinze idini ari byo bavuyemo murabona ariko aho niho tuja murabona tugaruka ako kanya nyene kuri za nemera zacu kandi Imana ako kanya nyene nshobora kuvyemeza na Bibiliya ko ishengere ijya ryo ryo serifati dini rigira ikimenyetso cha gikoko sabantu bwabo mwishengera ariko nuburyo obwo gukora kwishengero ukuko bwo gukora kwishengero ni katolika byose yabigize iby'amahanga byose iravyinjiza byose murabona ndashobora kubigaragaza n'igice cha 17 cy'ivyashirwe Yohana ko yari maraya kandi abakobwa biwe bari bamaraya idini ryose rifata rifatu umugenzo wa maraya kandi mwitegereze neza icyo yakoze neza nkuko nyina yabikoze rero aranyaruka asabantu bo mwishengero ubu abamethodisti n'abantu b'ukuri ndizera ko muzoronka ibande ndizera ko muzoronka ibanda aho umwami yavutse kandi yerekanye izoshika ukuri rya shengero muri iki gihe gihambaye do ahanganye neza ubu igihe urubanza ruri hafi gukubita isi kandi mwitegetse ikizoshika mu ishengero ariko se rugo wiwe yari yapfuye murabiza ari iki gihe yari umupfakazi Geheria yagaruka avuye mu rugendo rwiwe mu ugaragwa yari umupfakazi Eliya yarungitswe iwe yaranezerejwe no kumva ujya muvugishwa icyo gihe nyuma y'uko umugabo wiwe afiriye murabona idini ryiwe ryari ryashizwe mu runani amashengero yari yarabonye uwo yarageze nibyo uwo umuvugishwa w'Imana yavutse byoshitse yari abyifuza Imana yari ikimukunda kandi umuhanuzi yamanutse hari ya mazara manuka kugeza hajabuka Yorodani maze ikigoye kirahera yego ibyo ni ukuri mbega ishusho yo kugaruka k'umwami neza muri Eliya biratunganye kandi mwibuka ubu butumwa bwo hawe Eliya mu minsi yanyu mu muhanuzi mwemo yiwe kwishengero neza by'ukuri murazi iki jambo Eliya risigura ni byiza rero reka dusenge kandi ese mwemo yera dashaka kubaza mwebwe bantu kintu kinaka ubu murabona mbega Imana ni Imana nzima yo bihari nuko nimbi hari ndashaka kubabaza ikintu kinaka ubu nyuma yaho navugiye nibangahe hano bizera ko ari ukuri hoba hari numwe hano ayovuga ati sindi umukristo mwe ndatabura name ndashaka kumuba uransengera sinshobora guhamagara hano kuri arutari kubera ntibishoboka duzi gusa ikiganza cawe kuvuga uti nsengera hoba hariho numwe mu nyubako Imana iguhezagire wewe ni byiza birabereye Imana iguhezagire hirya hose ni byiza neza ni byiza ubu murafise uburenganzira inyuma y'ubutumwa nk'ubu mufise uburenganzira bwo kunyifashisha maze mukavuga muti mwenda tabura nami watwigishije ikintu kinaka ko muri ino minsi ya nyuma wavuze ko ikimenyetso cya nyuma igihe yakora cyari yari yerekanye ko yari imana akandi numvise umuvuga butumwa w'umuyuda ujya munsi nari kubwo butumwa bwanje bwishikanwa gikimasa acaga hama haje umugabo maze yakira Kristo yavuye mu ishengero yakurikiyemo ryarongo Gwanaba rabi imyaka myinshi nko mu myaka 400 cyangwa 350 kera bose bari abarabi kandi uwo mugabo yumvirije ubutumwa bwanje yinjiye mu ikoraniro maze ahindukiriza ubu Kristo hanyuma yahagaze mu ishengero rya musima azavuga ati nta muntu yokwemeye ko hari imana zitatu ho kuba hakuba imwe yamye yizira mu mana imwe gushika icyoge yasubiye inyuma mu gishingo cyo gukora ikindi kintu yavuze ko igihe Aburahamu bariye Igihe bari batatu baza bari bose data mwana na mwemu yera baje kuri Aburahamu ubu nshaka mu byitegereze nzana ikintu mwibuke igihe Aburahamu yabona bajya abantu batatu hamwe yavuze atari bakundwa ariko ati mukundwa ariko igihe Loti mwene se umunyedini igihe yabonye babiri muri bo yavuze ati bakundwa icyo cyerekanwa urugero uba ugeze ko murabona Loti yabise bakundwa Aburahamu yise abo batatu mukundwa hariho umwe muri bo gusa yari uhoraho ko n'ukuri Elohimu kandi rero abo bamarayika babiri atakindi bari atari ntumwa bamanutse hari yamaze Loti ujya mwene data hambaye ubutatu yashatse kubita batungwa murabizi nimwinjire murabona aho yashize kuko yari hari ya n'ibintu by'isi umugore wiwe hamwe n'abakobwa biwe ba hariya nk'abandi nyene bisi hamwe n'ishengero ryabo rikonje risanzwe aho niho rigera niki umumarayika yakoze yemeje ko yari umwami imana rero uyu mpemu yera ndiko mvugo ubu reka we yemeze ko akiri umwana umwami w'imana reka we yemeze ko yariwe ubu ni musenge ubu muraja reka nsubire mbatse nibangaye hano reka gusa adufata igice kimwe nibangaye hano muvuga hano mugwaye kandi sindakuzi kandi mushaka kimana ibakiza duzi kiganza ubu reka turabe muri rino kuko hano nivyiza ubu manuri biganza byanyu kanya gatoyi reka imana ivuge ubu ndugije ikiganza canje sindabazi rero namba ikiri imana ntiyokoze bya bindi nyene wa mugore yo akora akubye impuzu yiwe bamwe muri mwebwe bagore canke bamwe muri mwebwe hariya mwadugije ukuboko hari ho umugore ahantu hana kandi baza hehe urya mugore mutoyi ku mpera wo duzi ikiganza cawe ni vyiza wakidugije ni vyiza ntituzi nanye sindakuzi ni vyiza raba gusa namba akiri umuherezi mukuru ashobora no gukogwa ko no kumva intege nke zawe sinari bwigire ndamubona mu buzima bwanje sindakuzi sinzi ibikwerekeye Imana irakuzi kandi yasangwa ishobora kumpishurira ku bwa mwemu yera Kristo yazutse we yaje ngaha no kumpa ukuzuka kwa kanya akubwo mwemu kubwa impemu yanje kugira ngo impemu yanje igende mu ubu amaze mwemu yiwe yinjire kugira ngo rero bitume umenya yuko ari muzima cyangwa atari muzima rero sindakuzi ni jewe ni mwemu yanje ntitukuzi ariko we arakuzi ariko ashaka kwitiza umubiri wanje kugira ngo yemeze yuko ari Kristo yazutse nezerejwe cyane no kumutiza kumuha no icyo yo ukoreramwo cyose asangwe imana imbwiye impamvu uri hano uranyizera ufise ububabare mu mitsi namba ivyo ari ukuri duzi iganza cha ufise ikirenge icyo ufise umusipa nivyo ntumva muri iki gisagara uva muri izina ryawe ni Musaka Stronde nivyo umugabo wawe yicaye inyuma yawe nivyo urizera ko imana ishobora kumbwira indwara yawe afise ingorane mu mugongo wiwe ababara umugongo kandi namba ukarukuri duzi iganza cawe mugenzi urizera uwundi muntu hefa aradugije iganza ciwe hefu hano urya mufasoni hariya ni vyiza sindakunze urya n'umugabo wawe yicaye impande yawe hariya ikintu ushaka n'umubatizo mwemu yera sangwa ukarukuri duzi iganza cawe nivyo nivyizizera umwami ntukekeranye na gatoyi nabonye umuntu avuye hano hana kariko sinashoboye gusa kumenya hano hariho ego n'umugabo yicaye hanyene ubu ndamubona sindamuzi na je wafisi ingorane y'indokwe indwara yo mu mazuru ntupfa hano uva igeologia hano hitwa Habunai geologia ni byizize rubo hanyuma usubire inyuma ukire urizera n'umutima wawe wose hariho umuntu yicaye inyuma hanyene inyuma hajya muco uri hejuru yujya umuntu bariko barasengera umukunzi umukunzi agwaye kanseri adakijijwe izere gira ukwizera kandi ntukekeranye ndiko nditegereza gusa uri hano jya mupfaso niyo namutse umutwa ariko arasenga afisi indwara yamaguru namavi yiwe sindakuzi sivyo ntituzi nanye aduze ikiganza cawe asubira imuhira ninyo amfan aho niho turuka izere kandi umwami aragukiza umupfasoni yicaye inyuma hari yafise umwana w'umukobwa muto ariko aramusengera agwaye amafigo yicaye inyuma hari ya vijologia nawe muka section number wizeye n'umutima wawe wose uravyakira ni nivyiza rero genda muhirukire sinzu uwo mugore sinari bwigere ndamubona mu buzima bwanje namba tutazinanye zungagize ikiganza cawe umupfasoni nivyo nguyu wundi yicaye hano inyuma umugabo avijologia nawe sindamuzi sinari bwigere ndamubona ariko namubonye avuye muri ico gihugu ukibamwe ivyamwa bita peshe ni vyiza afise ikibazo cy'igitego nivyo kandi agwaye muhekenyi yicaye ku ntebe y'inyo muri zera n'umuti wa mawe wose mugenzi ni vyiza taha ukire hari umuntu yicaye impande yawe umukenyezi asubiye inyuma mu murugo inyuma gose oya sikubwiwe ariko ariko arasengera umwana wiwe nivyo urizera yuko Imana ishobora kumbwira ingorane y'umwana wawe gamufaso sindakuza ariko Imana irakuzi ibikomere n'indwara yo mu mutwe kandi ntari ngaha ari dautono hiyo namba ukarukuri duziganza cawe izera ubu mbega urazi kariho yoba ari Yesu wawe ndi nyenejo uyu munsi nibihe bidashira hariho n'imiburibiri abantu 8 canke 10 ntari bwigere mbona mu buzima bwanje none sivyo ese rero Imana yo mwijoro iri hano yoba kiza maze bakameregwa neza rero biva kuri mpemu yera yasizwe si jewe ese Imana ishobora kurobanura ivyumviro vyo mu mutima ikemeza yuko bwayo ari Yesu Kristo wawe ndejo uyu munsi nibihe bidashira yoza rero hano imbere mazi kiza bagwaye ni Imana ibihe byose urabyizera none nibangahe bashaka kumwizera ubunyene kandi bakamwakira nk'umukiza nk'ukiza indwara kandi nkubatiza n'umwami agiye kuza mu izina rya Yesu yo haleluya ikidodo cha pasika ikidodo cha pasika kitananikwa nikiye kintu gikurikira uguhindugwa kuyu mubiri guhura n'umwana ariko araza tuzohindugwa mu mwanya isase nk'akanya ko gukubita urugohe ni mu gihe ibidodo byo ku mpapuro byose mushaka ari iki kidodo cy'ukuri cya pasika ni mwe mugera mu mutima w'umuntu murabyemera murizera kuzuka kwiwe murizera kari umuzima ibihe byose murizera yuko ari hano ubu muramwizera nk'umukiza wanyu nk'ukiza indwara nk'imana yanyu nk'umwami wanyu agira ate mwizere n'umutima wanyu wose mu gihe atadutambara nadusengera mana mu izina rya Yesu Kristo abantu benshi babusiga mavuta nizera ko bakuye mu mubiri wa Paulo dutambara n'impuzu bagakira muravyizera ubu nibangahe muri hano bagwaye rero abantu bo mu rusengero n'abari hafi yaba munya banyagihugu n'ingaha hafi yo ngaha ubu ni mu tariki biganza abo mu micungararo none muri za kari hano mwizere ko mwemugera ari hano rero murindire kuki turindire ikindi kintu cyari cyo cyose o ari hano reka rero tubibakore wiyumvira icyo amen haleluya yo bitegerezwa gushika sinshobora gukiza umuntu n'umwe sinshobora kubikora nta kintu na kimwe kiri muri jewe cyo gukirisha ariko nimba uza ukwizera uyu mwemari kuri jewe ubu ntihashobora kubaha amadayimoni ahaga ikikuzimu yo kugutuma ubikekeranye ukundi kandi utegerezwa gukira sindukiza indwara niwakiza indwara sinshobora kubona iyerekwa niwavuga n'umubiri wanje gusa ariko arakoresha rero yamana nyene yavuze ati ibi bimenyetso bizokurikira abizera hano hari abizera bangahe uzi neza ko uruwizera ni byiza yavuze ati ibimenyetso bizokurikira abizera nibarambika ibiganza kubagwaye bazokira nivyo rero murambikane kibiganza maze mureke nsengera umuntu wese muri mwebwe Ewe mana yo mwene data ikintu kinaka akitegerezwa gushika ikintu kinaka gitegerezwa gusa gushika ewe kidodo gihambaye cha pasika si shugwe rya habasareti mu unkona ahubwo ni ushugwe rya habasareti mu mwonga wewe wavuze biciye kuri wa muhungu wa musi wazanywe ni jambo rya wagaragaje yuko uri ukuri urukuri mwami urukutuka wavuze uti wavuze uti ni jewe kutsuka no mugingo unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho kanda uriho wewe anyizera ntazo kwigerapfa ni jewe kutsuka no mugingo ni jewe ntabgari nzoba nari ubundi ukutsuka no mugingo uwakoze ibi bitangaza ni wa wundi nyene yavuze iri jambo mbega bibiliya ntivuga ko ijambo ry'uhoraho ryaje kubahanuzi ninde mu misi ya kera baca ko kugira ngo bamenya ishugwe ry'ukuri ry'imana ryari yari umuhanuzi kandi bamenye gute ko yari umuhanuzi kubera ko yari afise ikimenyetso cy'umuhanuzi kidodo cy'umuhanuzi ninde none umuhanuzi mwe muyera mwemu yera yanditse ijambo mwemu yera si jewe we niwe ya nakubwiye gusa we yarafashe gusa umubiri wanje afata ururimi kwanje gusa afata amaso yanje kuko yarazi ko nzobimu uhebera rero arazi gusa akantuma gukora ivyo rero si jewe niwe kandi sindi hiyo hamwe nawe niwe ari hiyo hamwe nawe ni ukutsuka ku bugingo yo mana we mana muvyizere yo bantu mumwizere mumwizere ari hano rero ndashaka ku muntu wese muri mwe bwahagatse yizera amasengesho yiwe ndashaka ko mu ugira kwizera mu byo mungiye kuvuga ngiye kumusaba bakize ngiye kumusaba baharira ibyaha byose icyo caha nikiye kutizera nimba wewe bamwe muri mwe hano mutigeze mubatizwa mu izina rya Yesu Kristo ikidengere kirateguwe nimba kandi utabikoze ikintu cyonyene cyakugumije inyuma cyukutizera kuki wombandanye ucemera wiyamiriza icyo kintu ntushobora kubona mwemu w'Imana ntushobora kubona ibikorwa by'Imana va muri ayo madini injira muri mwemu injira mu mwami Yesu hanyuma usubire mu idini ryawe hanyuma ukwiragize umuco ntugira ubwoba ntuzoba hari igihe kirekire bazogukorera bazokora iki bazotuma ishengero ryawe bwite rishikaho ritegerezwa gufata ingingo igihe mvuye mu ishengero ryaba batisi ngahagarara hano amashengero yategerezwa gufata ingingo rero baranyirukanye nivyo niteze kwirukanwa n'ubugira kandi n'ubugira kandi ariko umunsi umwe nzokwakirwa njabutse Yorodani n'ukuri muzirukanwa ariko nimwajabuka Yorodani hari iciyumviro kimwe ikinezereza kandi gituma umutima wanje unezerwa nuko ntazojabuka kwa ruzi jenyine icyo ni kintu kimwe umunsi umwe nzomanuka kuri kwa ruzi hazoba hari umuntu umwarindiri hariya andamutse nzoba umunyakuri gusa hano yavuze aciye mu ijambo ryiwavugira muri byose ibintu byose bizoreka bizokoreka mu buryo butunganye biciye mu ijambo nta muntu n'umwe ashobora kurigwanya byashyizwe imbere y'abantu vuba iri jwi rizocecekeshwa abantu munyumviritse vuba ntirizoba rikiriho hano ukundi ntizosamirana hanyuma muzoca mwibaza ibibazo ariko mu gihe mushobora kuryumva mugamburuke yo mana we waremye amajuru n'isaba abantu bariko baransege niri gihe wazuka mu gitondo cha pasika waragaragaje yuko wari Mesia waragaragaje yuko wari Mesia imbere yuko kuzuka wagaragaje yuko uriwe n'ikimenyetso cha Mesia kidodo cy'Imana cyari muri wewe wari washizwe iki kidodo na Imana kugira ngo ntihagire ikindi akora atari icyo yakoze wavuze uti namba nkora ibihimba ra data n'ukugumye ijambo giwe kugira kuko kugira ngo duhimba Imana dutegerezwa kwizera ijambo ryayo no kugumye ijambo ryayo hanyuma rero data niko bimezo uyu munsi ko umuhungu wese w'Imana cyangwa umukobwa wese w'Imana n'uguhimbara Imana tegerezwa kugumya ijambo ry'Imana kandi Imana ubu tugumije ijambo ryawe mu kurambikana kibiganza kandi ndasengera iri koraniro nyuma yo kumviriza ijambo ryigishijwe tukabona abo batutazi baduze ibiganza byabo tukabona mpimugira hamba ya Cahariya akababwira ibyiyumviro nyabyo byo mu mitima yabo n'abari babo aho bakomoka ibiriko birashikana ibyabo byose mbega abantu bokekeranye ukundi gute mana ni impembe idasanzwe ku bantu bahageze iki gitondo bagem Lega mizi mpome zishengiro hano okandi ibihimba byanyu birababaza n'aba mama batoye n'utwana twabona aba papa n'abakuze n'abandi bose barindiriye bitegereza bitetse kubona ikimenyetso kimwe cy'Imana nzima hanyuma bakamubonaza ku rubuga kemeza yuko ari Yehova yuko ari Yesu watsutse ndi muzima ibihe byose kandi mfise urufunguruzo za rupfu na kuzima kubera yuko yuguri igufuri yabyo yuguri igufuri y'urupfu yuguri igufuri yimva yuguri igufuri kuzima yuguri igufuri yimva yuhanyu nyuma yuguri igufuri irishikana ku giti cy'ubugingo hanyuma tubatiza namwe muyera wiwe muri icyo giti cy'ubugingo hanyuma tugira abahungu n'abakobwa b'Imana kandi adutuma kuramana kakibiganza kandi ibi bimenyetso bizokurikira bizera nibarambika kibiganza kubagwaye bazokira mwamana data bitegerezwa kuba ndatuye kubwo ubushobozi kubwo ubutumwa bwiza kubwo Imana yo mwicuru yanyatiye ikinda ikandungika kwigisha ubutumwa bwiza kubwo Imana yanditse ijambo kubwa amarayika ari hano kugira ngo meze jambo mvuze ibi kuri ibi kubera kwizera afise mu bantu yuko mungwaniza tegerezwa kuva muri buru umuntu wese agwaye ari hano umuntu wese ababaye kandi ubushobozi bw'Imana buzoba hawamagara meza n'ingufu n'izindi n'icibutso ci ikiri koraniro rya pasika soka satani watsinzwe Yesu yarakunesheje haizi imyaka 1900 kandi waratsinzwe soka mu bantu mu izina rya Yesu Kristo nivyiza anevire amen nivyiza mwene data nevire nibangahe muri mwebwe bizera nimuduze biganza byanyu nibangahe bavuga nibi ubu ndakire Yesu Kristo nk'umwami w'Imana yatutse n'umukiza wanje nk'umwami wanje niwe akizindwara ubu nakizindwara nacunguwe nzoba kubwo wamfiriye ndazukira nga mu buzima bushasha mbandanya nkora n'umwete kubwiwe uwazutse kubwanje haleluya amashimwe nabe ay'Imana nzima rero murizera n'umutima wanyu wose abantu bose baza kubyakira bisunze impongano rero mwibuke igihe kimwe satani yari yabizingitiri ariko Yesu yarabikuye nk'ukuri gishishwa ku kigori yaragishishuye kandi ibyo yakoze yashyize satani ahibonekeza kandi igihe yatsuka mu gitondo cya pasika haleluya yanesheje umugwanizi indwara rupfu ubushobozi bwose bw'umugwanizi kandi umugwanizi nta bundi bushobozi afise ni igitutu gusa nimba ashobora kubakanga ni byiza ariko nimba adashobora kubakanga rero nimuzorinda ububeshi bwiwe ubu mushobora kuronka mwemu yera ubu nyina mushobora kuzura mwemu wiwe muri aka kanya mushobora gukira indwara ni mutita ububeshi bwiwe ugomba wese mumureke aze kugira ngo anywe ku mazi y'isoko y'ubugingo ku buntu nimba mubyezera nimuhaguruke mwese nimuduze ibiganza byanyu hanyuma mwakire mwemu yera n'ubushobozi bwo gukiza indwara kw'izina rya Yesu Hallelujah. Jesus.